Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo aritwararika mbega weho bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'indwi umwaka w'1963 Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data muzi ubutugume duhagaze akanya gato yakubwa amasengesho rero mu gihe twunamitse imitwe namba hari umutwaro wavuzwe cyane wamenyeshejwe mu kuduza gusa ikiganza namba uduza ikiganza cyawe nk'uku neza gumya gusa umutwaro wawe ubu data wa twese uri mu ijuru turagwegereye ubugira kandi kubw'iyo mitwaro y'abadugije ibiganza byabo hejuru kandi barakeneye ibintu byinshi muri iki gitondo mwami we urazi ibyo biyumvira mu mitima yabo kuko uri jambo kandi jambo ni umusuzumyi w'ibyiyumviro n'iby'umutima ugabiye ndagusabye mana n'ubuntu bwinshi ko kwishura umwe wese muri abo bijanye n'ibyo bakeneye tukaba tuzi ko ujya kubikora bijanye n'ukwizera kwabo uduha ukwizera mu gihe tuvuga ijambo ryawe nyine mwami ubikorere ibazanire ukwizera mfashe kuvuga ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ari ukuri rije kuba ha ukwizera ko kuronka inyishu kuri iyi mitwaro kandi rero hashobora kuba hari bamwe ngaha mwami baretse ijya nzira yaga batari ko baragendera mu nzira y'ukuri turagusabye data ko ukorera ikintu uyu munsi kandi kimenyekane bashobore kugaruka bihuta muri ya nzira yo gufatanya ubugira kandi na Kristo iminsi iragenda yihuta cyane ikibikira ahantu hose ari ukugwa guhambaye kandi turagusabye data ko twimenyekanisha ubwawe uno munsi mu gukiza abarwaye bari hagati yacu mu gukora ibitangaza atari uko utegerezwa kubikora mwami kutumenyesha yuko uri Imana ariko kuko wasezeranye kuzobikora kandi turazi ko uja kuturonsa amasezerano yawe namba gusa tuyizeye kandi tuzi ko ari ukuri dusabye kugirirwa ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo amen. Murashobora kwicara. Nari nafashe umwanya wo gusoma imwe mu mitwaro yari iri ngaha hari ibiri cyangwa itatu umwe muri yo n'umutwaro w'amasengesho nk'uko bisanzwe hari udutambara twinshi turi ngaha twonezereje no kudusengera umwanya muto gusa igihe tujya kumva ko kugenderwa na mpwemu yera ku rugero rwo hejuru aho niho ngerageza gusengera ibiyo koraniro ryose bose basizwe no kugendera nawe biratubabaza cyane kugorana benshi cyane barahagaze kandi nta cyumba cyo kubicakira kandi iki ni igihe cy'ubushuhe burenze tugiye kubwira nk'ibice ijana ku ijana by'inyota na hafi 38% by'ubushuhe ameze ku buryo ibyuma bimata cyane kandi harashushe rwose kandi nahebeye kino gitonde gikora nicyo gusengera abagwaye cyangwa se impamvu nagize icyo gikora nicyo gusengera abagwaye nuko nashize ukwizera mu byo yasezeranye murabona ubu sinshobora kuvuga ko azobikora ariko ndizeye ko tumaze kumva ijambo ryiwe kandi twishimikije ukwizera kwacu mu byo yasezeranye rero dufise uburenganzira bwo gusaba dushimitse amasezerano yiwe yo gukiza indwara nyene nk'uko musaba dushimitse amasezerano yiwe yagakiza iyi mitwaro ibiri sinzi nambiya ibyuma bifata amajwi byatanguye gukora kubera ibica nk'ibitaratangura byari kuba byiza rero ndibaza ko bimeze neza ko bo hanze kugira ngo abantu bumve ibintu umutwaro mbega waravugishijwe ku muriyoni w'abirabure bazokwicwa ku canke watangaje gusa yuko yoshitse rero murabona namba nabasavye kwitondera ibyo mwumviriza hari byinshi cyane kuri ibyo hari ibyo mu ruhande rw'umwana w'umuntu gusa ariko igihe cyose iyo hari ikintu gishitse kizovugwa ko ari niko uhoraho agize no mukwereka kwa canke ikindi kintu ivyerekana iwo havugirwa ubutumwa mu ikoraniro urabikora wewe ubwawe tari imana ni wewe murabona imana itazanye uko kwerekwa urakugira wewe nyene mu kwizera kwawe mu mpano ivuye ku mana nka wa mugore yakora ku mpuzu yiwe ntiyarazi uwo ari we canke kitagenda neza kuri we ariko yarabikoze bwiwe murabona uko ni kwari ni kuhoraho agize yari ni kuhoraho agize igihe Yesu amwishura kandi akamubwira yuko kwizera kwiwe kwa mucungu yariko murabona mutegerezwa kuba maso oya gusa nariko ndavuga ibyerekeye Martin Luther King kuri ibi byago bikomeye bari bagize mu bumanuko hamwe na ba bantu birabura navuze nti namba abo bantu bari inyagano nofasha ishengero ryanje nkaja mu buramu mu manuko gufasha abo bantu kuva muri ubwo buja nobikoze atankeka kuko umuntu niwe yabagize abajya simana twese duvise amaraso amwe twese tuva ku giti kimwe kandi ibyo ni kuva kuri Adamu imana yakoze amahanga yose mu maraso amwe kandi twebwe naho amabara yacu ari nginagina canke abirabura basa n'umuhondo nga batokura cyangwa uko byo bameze kose twese turi byaremwe bya mushobora byose murabona kandi ntatandukaniro yotegerejwe kuba muri twebwe kibazo hari ya epo ni amaca kubiri mwishure rero nari hari ya mugumuko wa mbere kandi naravyumvise kandi ndazi ico ndiko ndavuga birabure bari bavize amashure meza rimwe na rimwe meza gusumba yandi mashure kandi nka karoro muri Shreveport bari bafise amashure meza kuruta uko abazungu yarari ariko cyari cyiyumvira umuntu yabatayimwe ko bategereza kugenda kandi bakivanga n'abandi ibyo niyumvira ko byari kuba byiza cyane ariko mu gihe abantu bariko barabwirana abo bantu bo mu bumanuko none byari byose itandukaniro n'irihe kandi niyumvira ko Martin Luther King yandukijwe n'igikomunista ibyo bikaba bigiye kujana abantu hafu muriyoni mu mutego nyawo urupfu murabona simvuze ko umwami yabimbwiye jewe ndizera murabona kandi ndizera ko bitokoreka niyumvira ko abantu bategerezwa kuba abakristo bakamenya ko ari bene data ariko kandi niyumvira nyenuko iyi leta zunze ubumwe iyi leta ubu imbwira ko ntashobora no gusinya ku rupapuro rwo kwaka amafaranga bampaye jewe ubwanje murabona ubwo n'uburenganzira bw'ibwirizwa shingiro nambuwe ariko none nobikora kwiki ndabandanya gusa nta kindi murabona kandi bitegerezwa guca mu yindi ziri imbere yuko jewe nk'umwere gihugu wa Amerika nshobora gutora amahera ari kuri rujya rupapuro bita sheke bategerezwa guca muri iri shengero sinshobora kuyafata murabona kandi byo si byo binyuranye n'ibwirizwa shingiro ariko none nobikora kwiki nta na kimwe uyu mutoza akora efo niwe yambwiye ko ntashobora kubikora rero ubwo niko biri namba ari uko tugire kubw'ibyo bire kuko niyumvira ko bitegerezwa kuba cyo kimwe yuko bene data n'abashiki banje babirabure hariya mu bumanuko bategerezwa gufata ibigwano ico byo kugwanya bene wabo n'ibintu nk'ibyo kubera ibintu bito bito nk'ibyo yo tandukano ririhe namba uja kwiga mu ishure cyangwa n'ibiki nabonye umugore mwiza mu irabure kya gitonde gihe bagize umugumu ko hari Shreveport kandi hari umutama w'umwirabure umuvuga butumwa yaguma avugana nabo banywanyi yavuze ati reka mvugane nabo kandi rero yari umuntu w'Imana w'umutama rero agarara hejuru hari acavuga ati sinari bwigere ntego isoni niba arajyanje yavuze ati umuremyi wanje yangize icondi kandi ntibyigeze bintera isoni ariko kugeza muri iki gitondo ariko ati iyo ndababonye abantu banje bakora ibyo ati rero namara amajwe no kuba umwirabure hariho abagwanyi bahamagawe bawuvugiriza induru aracece ku mugore umwe mwiza yiza saneza umwiburabure kazi yahagurutse afise ubwenge mana we buri hejuru yavuze ati ikintu cya mbere sinshaka ko abana banje bigishwa n'umugore w'umuzungu ndavuga ntiyavuga ati kubera ko atazokwitaho inyungu y'abana banje umwigisha w'umwirabure yobikora kandi avuga ati raba amashure yacu hariya muriko muravugiriza induru iki avuga ati twarose ibidengeri byubatswe byo kogeramwo n'ikintu cyose mu mashure yacu kandi bo ntibabironse ariyo avuga ati ubu mw'abantu umwe muriko muravugiriza induru iki baca baramuvugiriza induru araceceka murabona ni ikintu kibi nabandanije abo bantu murabona murabona kandi niyo mpamvu uvuga ibyo atari uko hari umuvugishwa na bumwe na bumwe bwerekeye ibyo nta kintu na kimwe mfise kuri ibyo bivuye ku mwami kandi ntimukekeranye ubu namba mvuze ikintu icyo ari cyo cyose kivuye ku mwami kimeze gutyo ndababwira iminsi yose ubu ndiko ndavuga ariko iyo mvuze ndavuga nti si jewe ni ko warahagize kandi sinshobora kukivuga atarabimbwira noshobora kuba navuze ibitari byo mu byo niyumviriye kuri Martin Luther King sindabizi sinshobora kuvuga uko niko nyene ndabibona ikintu cyose kivyura umugumu kuko niko ntotegereje kuba mu minsi ya nyuma kandi byose ni guhumekerwa na satani kugira ngo basambure ubumwe bwacu n'ikintu cyose dufite ikintu cyose cyose ruka nk'icyo rero ndi mu ruhande rwa bariya efuareya ntimuzigere mwiyumvira ngo sindabashigikiye ndashigikiye ubwigenge n'ikintu cyose ariko bajya abantu ntibarakemure ibibazo ariko si icyo bazwi nibaza ko bizotangura iyindi mpinduka namba ta muntu abihagaritse murabona ni abakominista bariko barakorera muri abo bantu nari ndi muri Afrika igihe bakora ibintu nk'ibyo murabona kandi ndazi yuko hariho abakominista binjira hari bakambwira abo birabure bati yo muri iki kijya canke kiriya kindi muri iki kijya canke kijya kindi kandi ikintu cya mbere mwomenya byatumye abantu ibihumbi muri bo bicwa nabo bashitse he nta namwe murabona kandi ndakunda ubuzima bw'umuntu muze dukorera umwami ubwami bwacu buri hejuru nta kintu na kimwe cerekeye kirunga mugihe tujya tunywa kandi turonka n'ikindi kintu ushaka murabona rero ndazi uko byobaye ndatahura ko bizotera umugomoko ubu ni ikindi kibazo Yohana umubatizige yahura na Yesu murabona ni kuko yavuze ati biradukuriye ngo dushitse kugororoka kose ni iki byasigura yemwe ndibuka umuhinga Roy Davis umugenzi wanje wa hafi yambatirije rya rimwe gusa nabatijwe kandi yavuze ko Yohana yashaka kuvuga ndabyibuka amashuri yabo yavuze ati Yohana yarazi ko atigeze abatizwa ubwiwe Yesu ya Yohana yeremeye gusa ngo amubatize rero ibyo ndanyuranya n'uwo muhinga hambaye hariya si ibyo guharira ariko ni kubw'ukuri ntegerezwa kuvuga ibi oya hari abagabo babiri abarongozi b'icyo gihe Mesiya n'umuhanuzi wiwe bahuriye mu mazi rero mwibuke Yohana yabatiriza umubatiza atari uwo guharira ibyaha ariko wari uwo kwihana atari uwo guharira ibyaha kuko ikimazi nticyari bwatangwe murabona nta kimazi cyari gihari yari ikimazi cyaje kuri we mu mazi ubu murabe Yohana yarabye hejuru aca abona Yesu yavuze ati ni jewe nkwiye kubatizwa nawe none kuko uje kuri jewe Yesu yavuze ati bikunde nuko byari bimeze bikunde kuko ari byo bidukwiriye canke biratubereye ko dushitse kugororoka kose rero Yohana nk'umuhanuzi ijambo ry'umwami ryaje ko riza ku muhanuzi gusa Yohana nk'umuhanuzi yatawiye ko cyari cyakimazi kandi bijanye n'ibyagezwe yuko ikimazi cyategerezwa kozwe imbere yuko gitangwa rero niyo mpamvu yamubatije murabona yavuze ati biradukwiye ngo dushitse kugororoka kose ikimazi cyari ico we yari yategerezwa kogerezwa mu mutemere wo guhongera kw'imbere yo gutangwa nk'ikimazi kandi Yesu yari ico kimazi na Yohana yarabizi kandi yarazi ko ategerezwa kozwe imbere yo gutangwa kandi rero buno nyene mu nyuma yaciye yerekanwa mu bantu kugira ngo agezwe kandi yari kimazi ku bantu bose umwami abahezagire ubu tugiye kuronka ubutumwa bugufi kandi ndizeye ko umwami aja kuturonza imihezagiro yiwe ubu bishobotse ninasubira inyuma nzoge ndi yindwiza kugira ngo nje abana mu karuhuko gato hariya mu misozi kandi rero ninagaruka kugihe turashaka kuvuga mu gitondo cy'uyu wiyinguza namba rivyiza imbere y'Imana n'umwungere wonga tuzobamenyesha bitarenze yindwi mwebwe muri inyuma y'igisagara mu buryo bw'ikete ndashaka kuvuga ku cigwa kivuga neza na neza impamvu twizera ibintu twizeye kuri Kristo impamvu bitegerezwa kuba muri ubu buryo ntibibe mu bundi buryo murabona kandi tubigaragaze mu byanditswe ubu umwami abishatse ntabikoze nzogerageza kubona ururusha na canke muri ciriza kimwe muri ico gihe tuzogarukira umwami atega tugiye gusubira imuhira muri Arizona kugira ngo tujane abana kwishura ubu muri iki gitondo neza na neza mbere yuko dusengera abagwaye tugiye gusoma bimwe mu ijambo ry'Imana ryo tuzi yuko atari kugira ijambo ntibishoboka nta kintu na kimwe cyokoreka kandi ijambo ryonyene n'iryo rishobora kuzanira imyeza giro turiko turasabira abagwaye nabafite ico bakeneye rero ndashaka gusoma bimwe muri Petero wa mbere igice cya gatanu mpereye ku murongo wa mbere hanyuma rero mu gitabo cy'Abaheburayo ndashaka gusoma Abaheburayo igice cya kabiri murongo wa kabiri no ku murongo wa kane abashinga ntaye bishengero bo muri mwebwe ndabahanura kuko nanje ndi umushinga ntaye mugenzi wanyu kandi ndi cyabona cy'imibabaro Kristo yababarijwe kandi fatanije namwe ubwiza buzohishugwa muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe mutaburagira nk'abagoberewe ariko mubikunze nk'uko Imana igomba ntimuburagirijwe no kurondera inyungu mbi ariko muburagirane mushize gikonyo kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe ariko mube ibyitegerezo by'ubusho nuko nk'uko umwungere mukuru niyerekanwa muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira namwe bukungu mugamburukira abashinga ntaye mwese mukenyeye ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana igwanya bibona ariko abicisha bugufi ikabaho buntu nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kubushobozi kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiriye mwikorere amaganya yanyu yose kubw'ibibabara baba no mu Baheburayo igice cya kabiri turasoma aya majambo ubu ndiko ndakwega kugira ngo ntange umutwe w'ijambo muyikorera amaganya yanyu ndi ikigwa cyanjye ni iki aritwararika mbega weho ndashaka gusoma igicubo mu gihe muri ko murazingurura mu Baheburayo kabiri kugira ngo mushobore kubona insiguro nyayo y'amajambo icyo yoyo n'iki gisomwa gisigura nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise kugira ngo ntidutwagwa kayombekere tukabivako kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye twewe tuzokwigiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise Imana ifatanije nabo kugashingira intaye na iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpemu yera zagabanganirijwe nk'uko yagombye ndashaka gukoresha umutwe w'ijambo ngaho uvuga uti aritwararika na mbega weho igihe yari hano ku isi yari itahabantu icyiyumviro kibi cyanjye mu bwenge neza na neza mbere yuko mvuga cyangwa nsengera abagwayi ntazi nyine ubwoko bw'umurongo w'amasengesho tuza kuronka nda ubwa mbere kandi mu tandukira kino binikoraniro ritegerezwa kuba risizwe n'ukwizera namba mudafise ukwizera rero nta nakamaro ko kuza gusengerwa kuko bisaba ukwizera kwawe n'ukwanje amwe ukwizera kwanje no kumwizera ukwizera kwawe ko kumwizera rero ni uwibagira ibi igihe mbandanya dutegerezwa kugira ikintu kigaragara hamwe n'ibimenyamenya nshaka kuvuga ku buryo dushobora gushinga ukwizera kwacu guco turiko turagerageza gukora kuko mu gihe umuntu yegereye ikintu cyose ashaka gukora adafise ukwizera gukwiye ategerezwa gutsindwa ariko namba icegere afise ukwizera gukwiye rero ategerezwa gutsinda namba bijanye no kugomba hamwe n'intumbero vy'Imana vyo kugikora rero namye niyumvira kukwitwararikwa kwiwe umugore w'ubuheze mu buryo bunaka mu buryo butangaje nararongowe na muhemu yera igihe narindindiriye abantu bamwe bo kuza gufasha mwene data wundi gushika ico gukwega yari yubatse inyuma y'ikamyo yiwe sinzi impamvu nariko ndagerageza kurondera umugenzi wanje mwiza mwene data Evans hanyuma ntangura kuduga ibarabara rikuri ry'umugore wanje n'umuryango bicaye nyuma hano bari bazo kuri kandi uko bimeze kose mu buryo butangaje narahindukiye ndagaruka ahantu ahantu ho mwihoteli kandi yo ezo kuntu vyanezereje umutima wanje kubona abagenzi banje benshi canke bakoraniye hariya nko mu minota ibiri gushika no vyazi biyibarabara imodoka ntizashobora gusubira guhita abagenzi nyabo barwaye imodoka ibirometero amajana bava muri Georgia na Tennessee na Alabama n'ahantu hose kuva kukumviriza igikorane rero ico ciyumviro caje muri jewe giti none ni iki nkwiye kubwira abo bantu nzi yuko mu minsi y'urubanza nzotegerezwa kwishyura kuvyo nababwiye kandi nanje ndi umukunzi wabo mu buzima buhambaye bugiye kuza kandi ndashaka kuhaba kandi rero mu buryo butangaje nagiye ahantu narahindukiye mu buryo budasanzwe aho kugira ngo mpindukire ngaho naraduze kugira ngo mpindukire amatara aramurikira abagore n'abagabo bari hanze abagabo beza babiri nyene nari nashingiye ko kuvuga butumwa beza bakiri bato kandi Satani amaze kubona umuvuga butumwa umwe muri bo igikorwa kimaze gutangura yaciye afata umugenzi w'ubuzima hano nyene akuri ya rutare bagiye banezerewe kukaruhuko kabo k'inyuma y'ubugeni hanyuma umwansi atarukira kuri uwo mugabo akiri muto rero ndiko ndavuga ibi kugira ngo nserure ibyo ndiko ndavuga ni mbega ntiwitwararitse ibyari byo byose hamwe n'ukwizera ndashobora kuvuga toya baragarutse kandi bagananga bazi yuko inyuma yo kubaho hose hari nko kure mu buseruko ngahantu hamwe mu buruhuko kabo k'inyuma y'ubugeni haragarutse kandi bari bicaye barindire nanjye ndinjira umugabo akiri muto mwiza w'akaranga umugore wiwe yicaye hanze arira we n'umugenzi wabo kandi na wa mugabo wundi na wa mwene data wundi baraza birukwa uwo n'umugenzi uwo mugabo akiri muto bavuga bati yo mwene data Branham niki cabaye ngiye hariya kandi mbona uwo mugabo mwiza akiri muto yicaye hariya ari ku rugero rwiza rw'ubuzima bwiwe umurongozi w'abagabo bakiri bato yicaye hariya kandi Satani yaramuboshe ntiyigeze abibona ariko nafashe ukuboko kwanje kw'ibubamvu ndwana amaboko n'ukuboko kwe kw'iburyo kugira ngo ndabe ko hari indwara yamufashe ariko nta kimenyetso cyo kujugumira cyari gihari mvuye neza na neza mu cyumba narindimwo nsenga kandi nisonjesheje no kurindira umwami ugusigwa kwa mpemu yera kwari ngaho kandi niyo mpamvu yaturongoye murabona kandi mbonye ico gitutu cy'umwiza kuri we sinigeze mvuga ico ndiko ndakora ariko mu kanya gati sase byose byari byagiye ubukanye bwo mu maboko yiwe bwari bwagiye ariko avuze indura himbaza Imana iminota mike yamaze gutora ubwenge kandi ngaha baricaye hano iki gitondo bicaye mu ikoraniro murabo kungene Satani yari kwaragerageza gutera ubwoba uwo mugabo akiri muto amwibutsa ingorane yubakiye ko cyo mpemu yari yarazi kandi nabonye mwiyerekwa ry'umwami ariko Imana yitaye uwo mugabo Imana yitayeho uwo musore ninjiye gusa mu mwanya muto uheze mupfasoni namubonye yicaye ngaha ku ruhande gusa namuronka intebe mu buryo bunaka caricara yavuze ati imyaka 9 mwene data Branham naragerageje kubona hanyuma aravuga ati ndiyebuye cyane naje ngancerewe kandi sinashoboye kuronka ikarata yo gusengerwa abagwabagwayi kugira ngo nje mu murongo biri atankeka si inshingano yiwe kukuraba ko ata kingora mu kunyingiza no kunsohora nimushavurire biri ategekwa n'umugwi w'abajejwe imyibereho y'ishengero gukora ivyo kandi adakoze ivyo si noshobora kuja mu murongo gusengera abagwayi kwinjira ngaha murabitahura murabona hategerezwa kuba urutonde rw'uko ibintu bitunganijwe ko tudukoye cyari cyo cyo dutegereza kugira murabo na riko avuga ati ngo nyarukuku umufaso nasubira inyuma hanyuma avuga ati mwene data Branham jambo rimwe gusa hamwe namwe impagaze hari yerekwa ryaraje kuvyura uwo mugore muto yawakaranga kandi mbona umutima w'umerewe kandi yari kwaragerageza gukura kugira ngo ashobore kubaho kandi ikintu gihambaye cyarashitse kera hari ya kera mu gihe cy'abavyeyi biwe nicyo cyatumye iki kintu gihambaye kimushikira kandi umwami Yesu aragishura kandi yerekana icyari cyo kandi aho uwo mwanya muto yara kimukuye ko acaragendesha hose ashima Imana kandi ubu yicaye ngaha mu ikoraniro hamwe natwe ubu ashima Imana n'amoso zahanagura amaso y'ubu azi kuri kw'icyo kintu camenyekanye kandi iby'uciwo mugore muto w'imyitwara ariko nti yaratekanye na gato ku buryo atarazi icyo kwikora ko kandi yumvira ko kabaye ko atampwemu yerabaho kandi ko ari umunsi wiwe wa nyuma yari yagerageje imyaka icyenda kandi ari mu herezo ryo kwiyebura Imana yari itwararitse uwo mugore muto yatari wo amunezwe murabona mbega igihe yari itwararika igihe yari hano ku isi nk'uko navuze yari itwararitse abantu gushika n'ahakiza abagwayi babo aremesha imitima yabo ababwira ku byereke ikibanza yororonkemwo kandi abategurira byongeye ko azogaruka ubugira kandi kubatora ubwiwe yari abitwararitse kandi raba yarabitwararitse cyane gushika aho amaze kumenya ko ategereza kugenda kugira ngo atuzanire iki kintu gihamba yavuze ati sinzobareka ta ubaremesha ariko nzorungika mwemwe yera kandi azobandanya mwitwara ariko nanje kubwanyu gushika garutse nta wundi yabitwararika nka Yesu tuzi yuko umubiri wiwe nk'umuherezi mukuru mu gikorwa cy'umuhuza ariko arakora ubu uwo mubiri utegerezwa kuba mu nyonga z'Imana igihe cyose atavugira kuvuga Imana ishobora kubona icyaha cy'umunyabyaha abona gusa amaraso y'umwana bwiyubwite kandi tuzi ko yarungitse muhemu yera kubandanya aremesha abantu biwe aritwararika nankeka aritwararika ubu yategerezwa kubandanya kwitwararika abantu biwe hano ku isi mu buryo bumwe n'uko yitwararika igihe yari ngaha kuko yavuze muri Yohana uwera igice cya 15 namba mucaka kugira mfise ibyo nanditse ngaha hamwe n'ibyo byanditswe ndiko ndasigura mu wera Yohana igice cya 15 murongo wa 26 n'umurongo wa 27 ndabona benshi muri mwebwe mwandika ibyanditswe rero no kwisunga ibinamba mutabizi kenshi ku byanditswe ndandika icyanditswe rero ndamenye icyo ndiko ndavuga bivuye ngaho kuko iminsi yose biba bemere mu ijambo ry'umwami murabona yaravuze ati ge mwemwe yera zozira uwo data yarungitse mu izina ryiwe yo mushingi ntahe mu yandi majambo azokora ikintu kimwe nk'icyo yakoze mpwemu yera korera mu nyubako yejeje azokora ikintu kimwe n'icyo yakoze rero n'ikintu cyo yotegeza kudukorera rero turazi neza hagati muri twebwe muri iki gihe dufite wawunde nyina turemesha umwami Yesu mu ishusho ya mpwemu yera inde nyubako imana bwayo iri kirakoreramo yari umwitsa kuri Isirayeli igihe bashobora kuraba kandi bakabona inkingi y'umuriro kandi bakumva umuhanuzi avuga amajambo y'ukuri kandi Imana ikayagaragaza niwe yari umwitsa wabo yari umwitsa igihe yari hano ku isi nk'umuntu Imana iri mu mubiri Imana yiyerekanye ubwayo kandi ivugira ubwayo mu muntu Kristo Yesu yasezeranye ko ibikorwa nkora namwe muzobikora rero ngiye kwa data nka kandi ngiye kubarungikira muhemu yera wazoba ari jewe mu ishusho ya muhemu kandi nzoba ndi kumwe namwe kandi mbe muri mwebwe kandi ibikorwa na nyene nakoze nga mwemu yera zobikora ubugira kandi mu izina ryanje gihazozira murabona niyo mpamvu yavuze ati kuvuga ibinyuranye n'ibyo nyuma yo gutangirwa impongano y'ibyaha cyari cyakidaharigwa kurogota kuri mwemu yera kandi yashobora kubikora cyo kimwe ku buryo twoshoboye kumenya namba yari umwitsa bivanye n'ibyo abantu bo mu isi biyumvira namba twomenye ko yari umwitsa kubatama bamwe boshobora kutuzengurutsa amaboko bakatugwa mu nda gato hanyuma tukiyumva neza canke bamwe mu banyamadini bize teoroja bovuze batubu uri uwacu kane twamuronze nk'umu munywanyi wabijya na bya bindi nkuko nawo bavise yakoze ibineza na neza arabyemeza murabona zovuga mu izina ryanje bikogwa nkora namwe muzobikora igihari kumwe namwe murabona zo baremesha cyo kimwe mu kubaharira ibyaha byanyu byose mu gukiza indwara zanyu zose kandi avugane natwe kubw'umwitsa w'ubwami bugiye kuza murabona yigaragaza ubwiwe muri twebwe nkuko Imana yigaragaje ubwiwe muri twebwe muri Yesu Kristo kandi muri Timoteo wa kabiri Timoteo wa mbere 3:16 handitse ngo kumenya iby'Imana nawe akana yuko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane niri umwe yerekanye afise umubiri twabonye Imana mu mubiri yari umwitsa w'Imana kumenya ko yaje cyane aratwitwararitse gushika habwa umwe natwe Imana yigaragaje mu mubiri atari uwundi muntu gusa ariko Imana yonyene ubwayo
God manifested in the flesh, not just another person, but God himself.
Kandi ubu kugira ngo yindi ntambwe yegereye kurusha arunga ikamuhemu yera kugira ngo yite imibereho myiza yacu kandi agerera muri twebwe yo aritwararika rero ubu dutegerezwa kujya ku kindi gihe cyanditswe ngaha canke ikindi cyiyumviro cyo gushingikira ibi imbere y'uko ngenda reka mvuge iki bose ntibafise uyu mwiza ntibamufise rero igituma batamufise ni uko batamwemera n'uwaba ariko ntibamwemera ubu ndizera ko muri aba mwemu bakwiye kugira musoma ivyo ndiko ndavuga murabona ndiko ndabwira umugwi w'abantu bategerezwa gusengeregwa mu minota mikeya kandi turafise uyu mwitsa muri mpwemu yera yarungitswe nk'umwitsa ariko abantu bose ntibamwakiye ntibamwizera ntibamwizera murabona aba kugira ngo bakore ibyo rero bakoranye umwitsa wabo bava handi hantu zingu zingu namba batemeye umwitsa Imana yateguye rero barafise undi mwitsa murabona kuko mushobora kuba udafise ikintu ubereyeho kandi nizeye ko umwe wese muri mwebwe atahuri ibyo cyane cyane mwebwe abantu mujya gutsengerwa mutagira ikibaremesha muri iki gitondo nkumbure mufise ingorane abaganga badashobora gukora ko turizera ko abaganga bafasha abantu ndizera ko Imana ikiza biciye mu miti Imana irakiza biciye mu kubagwa Imana irakiza biciye mu gutahura Imana irakiza biciye mu rukundo urukundo rukeya gutsarushika kure umuntu bise umubabaro mwinshi rero bareke bereke gusa ko bwitwararitse murabona Imana irakiza mu rukundo Imana irakiza biciye mu masengesho Imana irakiza biciye mu kubitanga Imana ikiza biciye mu ijambo rya Imana irakiza aho byozana na hose Imana irakiza n'Imana ikiza kuko yaravuze iti ndi umwami akiza indwara zawe zose rero byose bitegerezwa gukorera hamwe kandi umuntu ubikorwa by'Imana bitandukanye bategerezwa gukorera hamwe ku bw'ibyo murabona rero ariko nibariko barabikora kuko rimwe na rimwe babuzwa gufata ingingo runaka mu ijambo ry'Imana kuko umwe mu madini yabo atemera na gukora ivyo ariko ivyo ntibihagari kukuri niyo nyene Imana ibandanya gukiza kwa kundi nyene rero bagerageza kurondera indemeshanye zivuye handi hantu muze tuvuga ubwa mbere ku byerekeye ubugingo turabona ko abantu benshi bagerageza kuronka indemeshanyo mu kunywa inzoga murazi ruvisi imvugo izwi neza muri twebwe igihe yuko abakozi b'Imana benshi banywa inzoga rimwe na rimwe imbere yuko baje havugirwa ubutumwa banywa inzoga nyinshi ziboreza byaramenyekanye ko babona abakozi b'Imana bari hari abavugira ubutumwa badanda bagirana kubera ubushobozi bw'inzoga zikomeye kandi ibyo ntibyategerezwa kuba ntibyotegerejwe kuba ni ukubera kenshi ducira kwite ku muntu mu gihe nkumbure tutotegerejwe kubigora twotegerejwe kurondera ingorane iyo ariyo yose benshi muri bo bakijijwe bavuye mu nzoga rero tubona yuko namba bari muri iyo ngorane nibitera soni kandi nicagirije ariko si icagirije gusumba uko byobaye nk'uko mbesha kwiba kubesha kwiba canke kwifuza abagore canke ikintu kintu cyari cyo cyose kiri mu byagezwe murabona kandi nkumbura umuntu yavutse afise ukwifuza kunini kandi akabona abo biyambika ubusa bigezweho mu ibarabara kandi agahora ari mu ngorane murabona we uwo mugabo yavutse gutyo rero icyo yotegerezwa gukora umukozi w'imana anywa inzoga cyangwa umugore anywa itabi cyangwa yambara ibiteye itabereye agerageza kurondera ikimuremesha mu kwambara rwose cyane ibyo byose mbere ashaka gutuma umugabo amwitegereza nta yindi mpamvu mu ruhande rumwe n'ubusazi murabona nta mugore afise ubwenge yoshobora kwiyambura impuzu wenyine imbere y'umugabo afise ubwenge bukwiye murabona nta mpamvu y'ibyo bintu na gato ariko we ariko aragerageza ko abakobwa bakiri bato b'iki gihe bashobora bakajya mu ibarabara n'iby'ukuri rero mwumva bari iyo mvugo kandi mwibuki bande si y'abantu bari ngaha gusa ijya ku isi yose murabona kandi umugore yo kwiyambura impuzu kuko azi ko hashushe harusha ajye hanze ku zuba ari gusa hanyuma ajye hanze yambaye impuzu rero ni igiki gikanyisha cyane abahindi hari hepfo mu bapapagosi n'abana bayose abo papagosi by'umwihariko kandi bahari baba ibikoko abo bagore baza bafise ibirengeti binini babyipfutse bagaca bicara hariya kuzuba kugira ngo bagume bakanye kuki barabira ibyuya kandi umuyaga uhuha uzana akayaga gakanye murabona kandi abo bagore nta yindi mpamvu bafise ariko gusa ntabyo nzi ntibabitahura sindi ko ndavuga ko babizi benshi muri bo n'abagore beza kandi sindi ko ndabivuga kugira ngo nkare ndiko ndabivuga kukugerageza kubakangura murabona ni satani gusa murabona muratahura ko ikindi igitsina gabo cyitegereza ikintu nk'icyo kibaho uko kwandukira gushikaho bazosigenya amapine yabo mu ibarabara kandi bavuze uruwa rw'imbwebwe none ibyo babikorera iki abagore bakora ibyo kugira ngo batume abagabo bakora ibyo ni kuki usohoka neza na neza ku zuba rikaze ryo ku murango n'isaha cumi zo kumuhingamo kujya gukata ibyatsi igihe abantu bari ko baravuga ku kazi n'ibintu nk'ibyo byerekana impuhemu y'ubusazi kandi ndazi ko benshi muri bo bashobora kuba bafite igipimo cy'ubwenge ibirometero miliyoni hejuru y'ubwanje ariko bimpa igipimo cy'ubwenge bwawe hamwe n'ijambo ry'imana no kurabaho buturuka murabona icyo ni igipimo cy'ubwenge kigezweho ariko iki gishinga naho ubwacyo n'ibyamwa by'ubuzima buragaragara rero bigerageza kurondera ikimenyamenya muri ibyo benshi muri bo bavuga bati yemwe ibyo ntabyo nkora ariko mwiyambika ubwanyi bituma babifuza kugeza aho bagerageza kuba bagezweho kurusha ujya mugore aza kwicara iruhande yabo mu ishengero mu gitondo gukurikira kwambara inkofero nziza kuruta cyangwa impuzu nziza kurusha kuko ashobora kubyigora murabona icyaha cyashyitse hepfo kandi bigerageza kurondera ibiremesha mu gukora ibyo cyabaye ikintu nk'icyo gushikaho guhungabanya cyane igihugu cyonyine sisi yose ingana mfise ibintu byinshi ntoshoboye kuvuga hano ariko kugira ngo duca cungura umwanya igikorane cyo gusengera abagwayi kirageze ntushoboye kuvuga ntirambuye kuri ibi ariko sinjya kubikora ndazi ntakekeranya ko mujya gutahura icyo nshaka kuvuga ibi byanyiganyije isi n'abanyepolitiki ubuzima bwa politiki ubuzima bw'imibanire imibereho myiza y'iby'isi abantu mu isi yose byarafashe ikibanza kugeza aho umuntu ashaka kuba umunyepolitike kugira gusa agira izina ryo kuba umunyepolitike bafite amafaranga menshi bashobora gusunika amatora no gutora amamashini yo kubitora n'ibindi nk'ibyo kubera izina no gutanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari murabona gusa kubera izina ryo kuba umunyapolitike ahambaye ibyavuze kuri ibi birakwiye murazi ibyo ndiko ndavuga kuri ibyo ni ubuzima bw'umubano mwiza abantu bagerageza kujya hamwe muri ubu busazi bw'ubuzima bw'umubano mwiza nimumubwire ko isi idasara kandi ikora mu buryo bw'ibidakoreka nta nkeka niko bimeze by'ukuri n'isi yononekaye kandi kubw'ubuntu bw'Imana niyo nzira yonyine tuzoyihunga raba muri ubu buzima bw'umubano mwiza abantu baragiye mu kibanza baragiye hamwe mu migwi imito mino kandi baca binjira namwe biyumvira bati turi beza gusombora ya mugwe wundi murabona kandi ni nkuko nyere bikogwa kandi n'ingeso nziza byarakubise ku ngeso nziza z'abantu kugeza aho abizigirwa bagenzi sinizera yuko isi jambo ingeso nziza rimenyekanisha mu iki 90% by'abantu bo muri iki gihugu si ntibanazi ni jambo ingeso nziza ico risigura ryarabinyegeje kandi ryakuze uko uko satani ni umunyamayeri cyane murabona kandi abikora byose umunyabwenge cyane gusa ni buhoro buhoro cyane hano mu buhoro hariya hanyuma kareka afite umwanya ukwiye kubw'ibyo yinjira hariya gato n'akandi gato kandi ikintu cya mbere womenya abantu binjizwamo buke buke byari kugenda gute ku mugore keri gihe nari umuhungu w'imyaka 16 iyo nja mu ibarabara nk'uko abikora iki gihe ukuntu agenda yakuye impuzu emwe bari kumushira mu munyororo rero namba yari amakosa kiriya gihe n'ubu n'amakosa murabona ariko murabona yatanguye gutsa gukata amajipo no kuzingira ngufi kandi hazogeraho umuntu kanaka zokuri imwe ngufi kuruta impuzu bita mikini cyangwa agakinini cyangwa uko kose mwita ikintu nk'icyo gushyika ku ibabi ry'umusukoni mwibuke ni ukuri bizogenda neza na neza bisubira inyuma kandi ubu biri ngaho mu by'ukuri kandi ubu tubona ibyo ibyo ni ibintu byose ni ukubera ko abantu bashaka ikibaremesha bari kubagerageza kuronka ibintu kandi mwibuke ndemeshanyo yanyu iri mu idini ryanyu kandi mwagize ibyo bintu idini ryanyu murabona ni umugabo ki kumugutahura ku rupfu ruri ngaho nyine imbere yanyu murabona gushika naho ibyo byose byabaye gushika naho bigaragara nk'aho umushinga ukomeye usigaye mu gihugu wo kuwubaka ko ikintu icyo ari ko cyose gusa reka ndababaza ikintu kimwe biragoye ntimushobora kwizera na kimwe kiretse bibiliya turacyafite kristo imana ishimwe murabona ntimushobora kwizera ikintu na kimwe akarorero iyo mwakije televiziyo zanyu mwebwe murafite ikintu nk'icyo rero iyo mwakije televiziyo yanyu kandi mukabona amahayanishwa y'ibidandazwa emwe iyo aba umuntu yagerageza gutungwa n'igice kimwe kwijana cyayo mahayanishwa ribidandazwa opfa mu ndwimwe murabona niho ushobora gukora ibyo kandi ikintu nyacyo ishyirahamwe rinaka rizovuga nk'ibicuruzwa no kuvuga ngo iki nicyo kintu ngaha kandi ntutore ikinkano kandi ishyirahamwe rimwe ridandaza ikintu kimwe hanyuma ihayanishwa rindi rize rifate iki kuri runo ruhande atari urya kandi ishyirahamwe rimwe abanyamerika bagwa muri ubwo buhumbyi gushika naho ikintu cyose gicika kiboze gushikaho atabyizigiro na gato nta n'umwe amenye icyo yemera ariko ngiye kubabwira mu mwanya uzi icyo ukwizera namba mushaka ikiremesha umwami abishatse abantu barabesha barabanira ko bariba gushikaho uhakwa gutanga ingwate kugira ngo ugumane umuntu amadorari 5 murazi bibiri iravuga ivyo ko atarukundo ruzo waruki hari mu gihe cya nyuma kiretse mu bantu batoranije ivyo n'ukuri byanditswe biravuga ko mugabo azogwanya umugore wiwe n'umugore agwanya umugabo wiwe abana bagwanya abavyeyi gusa batoranijwe n'umwami niho hazobasigaye urukundo amashengero yari yinjiye muri icyo kintu biciye mu buzima bw'umubano mwiza barazanye icyo mwishengera ubuzima bwabo bw'umubano mwiza na politiki yabo n'ibindi bintu byabo gushikaho batumye ishengero rigira uruzanane mu buryo rutamenye ritamenye icyo rikora bazanye politiki mu ishengero bazanye kandi ubuzima bw'umubano mwiza ubuzima bwabo bw'umubano mwiza mu ishengero ibikorwa byabo by'umubano mwiza bita cyangwa ukundi kuntu bo byita ibyo byo kurya byo ku mugoroba n'intambo n'ibindi nk'ibyo mu nzu y'umwami yo ni agahinda bavuga bati n'ibyo ubusi ibyo ni inzu yo ku ruhande mwibuke hari mu nzu yo ku ruhande aho Yesu yakubita abadandaza birukana n'ibidandazwa byabo kandi yavuze ati handitswe ngo ingoro ya Data izokwitwa ingoro yo gusengeramo none mwayinduye isenga ry'abambuzi murabona si ibyo sindabaho biri mu gishengero shengero si cyane cyane inyubako ni abantu bari mu nyubako kandi namba abo bantu bamenya niba ubwo si ibyo kandi bazaranye uwo mugenzo Rero tubona ko amashengero nyayo iminsi yose y'amasezeranyo ikintu kinaka nka televiziyo n'ibindi nk'ibyo ntibizigera bizana ikintu basezeranye nkuko namba navuze kenshi icandizo cya kera umuntu yamashima imana ku byo yakoze ashima imana ku byo azokora ahanze amaso ku byo azokora kandi rero nta nego ibyo ariko arakora murabona baratsindwa kandi uko niko bicika kahise mu mwanya muto ntibyaboze murabona kuko bananiwe kubibona ubu ushobora ko azotanga umwitsa mu bihe bizoza ariko akanga umwitsa yakuzaniye ubu murabona dusanga ibyo biri ku rufatiro rumwe rero tubona yuko ababaza ibyo byarinjiye no muri Pentecote mashengero byarinjiye mu bwami bw'abapentecote nibo bama basezeranira ikintu kinaka ntibigere bagishikako ni uko umwe wese agira ubu shishimuka gutandukanye kandi akabifata nk'aho ari ibyanditswe cyangwa atari byo kandi bagasezerana ikintu batazigera bashika ko gushikaho bigaragara nk'aho byageze ahantu bitaboneka ko atabwizigirwa na bukeya abantu ntibashika na gato kubwizigirwa nyabwo byatakaje ijambo nyaryo ry'ubwizigirwa mu Kirundi ryataye agaciro karyo ku bantu cyangwa mu buryo abantu babayemo ryarataye agaciro kuri bo ubu basa naho badatahura no mu kwihana kwacu ubu ndashaka ko mwebwe abantu banje canke muri ngaha kandi mwafashe ku ibande nshaka ko mwumviriza neza ubu byo ngiye kuvuga mu kanya utabaye umwizigirwa bibereye kandi ntushobora kuba umwizigirwa utaragira ugutahura kwiza nambukekeranya ucacisha canke wizigiye ibyo rero ntihashobora kuba ubwizigirwa bwimbitse Imana isaba ubwako kwizera si kwizigira ko canke byoshobora kuba ari byo itegerezwa kuba atagukekeranya amen ni ingingo yawe ya nyuma ni icishimikizo cyawe ntanyiganyizwa ni ikintu mwafatanye murabona wageze ku ngingo yawe ya nyuma yuko ari ukuri kandi hari nta kindi atari ukuri kandi bitegerezwa kuba gutyo kandi rero igihe utahuye ibyo mu bwenge bwawe rero utegerezwa kubyegera n'ubuzima bwawe bwose ubugingo umubiri ibintu byose biri muri wewe nyene ukagurisha ikintu cyose atacyo ushize ku bw'ibyo nk'uko Yesu yatwigishije neza kuri wa muntu yaguze amabuye y'agaciro kandi akabona ikintu cy'agaciro kanini rero yagurishije ibintu byiwe byose kugira ngo akironke ukuri kose n'ibintu byose yari afise naho yari amabuye meza iki cyasumba byose kuri we rero iyo uronse ikibirengeye cy'Imana ijambo ryiwe isezerano ku kintu kinaka utegerezwa kumenya ubwa mbere ko ari ijambo ry'Imana yuko ikintu uri ko urabona gikoreka ari Imana na kumbure byoba bisa naho byotegerejwe kuba n'Imana rero iyo ushitse aho hantu rero iryo niryo ryabuye ry'agaciro utegerezwa kureka ikintu icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese akakubwira ikinyuranye n'icyo utegereza kuraba icyo umwana w'umuntu yashyitse ko utegereza kuraba icyo Imana yavuze n'icyo yasezeranye kandi ukabona agaciro rero iyo ni ingingo yawe ya nyuma kandi rero ikintu cyose uri ikintu cyose wari uri ikintu cyose wiziye kuzoba utegereza kujya hejuru y'ikinyene nk'uko byoba ari urupfu n'ubuzima kuri wewe uwo mwanya niyumvira ko kimwe mu buzima abantu bacu buba kugira indwara no kubura kwihana no kubura ukwihana kuvuye ku mutima rero nk'akarorero ibi bitegerezwa kumvikana nabi gato ariko sinshaka kuvuga ibyo muri ubu buryo ariko ndiko ndaraba umugore wanjye yicaye ngaha hamwe nova ngaha uno munsi ngaca nkakubwira ubundi mugore kanaka kandi nkaryamana nawe rero nomenye ubwo maze gukora ibyo yuko nagize nabi nabi cyane rero mu bisanzwe umwitsa wanjye zondi ndagukora ibyo murabona murabona ariko nshaka kuvuga hamwe no gukora ibyo kandi byarashitse ko nabikoze cyangwa ikintu icyo cyose gisa n'icyo kandi rero ndazi ku kintu cyambera ari kubwira umugore wanjye mbere yuko mbwira Imana nti mbabarira kuko nacumuye kuri wewe nambuje ku gicaniro ukibuka ko fisideni genda ubanze utunganye ibyo imbere yuko utanga ikimaze kubw'ibyo ntegereza kubanza kujyiwe ndizera kwihana ari ugushyira ibintu ku murongo si ukwihana kukora ibitabaye uko gute hamwe novuga ubu ngiye kubyatura ibyo nakoresheje mvuga nti mwami mwiza yo mugenzi wanjye urazi ko ndazi cyane imana ishimwe aleluya niyumvira ko uri umugenzi mwiza w'igihe kirekire mbabare urazi mugenzi wanjye wa kera sinashaka kubivuga muri ubwo buryo murabona ubu mvuga uti uku ni kurogota nibyo kuruta nk'uko nobivuga ariko nambubwiye nkavuga nti mwami sinashaka kubikora gutyo rero umfashe kandi sinzosubire kubikora kandi azokwa nk'ikimaze cyanjye gushikara hahama mbaza kugenda kandi ngatunganya umugore wanjye none gute namba ngiye kumuraba na kwa rupfasoni rukenga cyamvuga nti mvuga wa mukobwa wa kera mugenzi wanjye kuva kera nyina w'abana banjye kuva kera kandi umukunzi wanjye wa kera urazi ko turi abagenzi kuva kera ukavuga uti ni gute namba ngumbiriye undi mugore none ubivuga iki mukunzi wambabarira ndibaza ingene ubikora ukwiyumvira ati ni cyabaye ku mugabo wanjye murabona ubu ikintu cya mbere niyo wamenya ko uri kurafina cyangwa utari kurafina kandi ntiwogenda gutyo kujya guturira umuntu w'umugenzi wawe cyangwa imana ugenda ufite ubwizigo mvuye bwina hamwe ni ukwicuza icyaha cyawe bivuye ku mana ubwa mbere utegereza kwicuza ntegereza kumubwira nti mukunzi ingonga bivuze icyo bisigura ku buzima budusigaje nk'umugore n'umugabo umugore tubana ni we mukunzi wanjye ese ukuntu ndamukundi imyaka yose ariko ubu arashobora kunta guhera ubu ushobora kutagumana nanjye ushobora kutanyemera kandi ndazi ibyo ariko naho biri uko kugira ngo tubishyire mu buryo ngiye kubishyira mu buryo ntegerezwa kumubwira bivuye bwina mu mutima wanjye rero ntegerezwa kubwira imana mu byo buryo nyine kandi nkabwira bombi w'imana n'ubwizigirwa ko ntazigera nsubira gukora ibyo kubw'ubuntu bw'imana murabona ntugire nyine by'ukuri ubu ntegereza gusubira kumubwira kandi ntuzobibona nk'umuri ibyo byo mwemeza we ariko byo navuze ntibyemeza imana araba mu mutima wanjye kandi arazi kandi nyuma y'ibyo gusa imyaka yindi mike kumwe nawe imana ibyemeye tuzokugwa muri iyi si ariko ku mana ni ibihe bidashira rero ntegerezwa kuba umwizigirwa cyane n'imana kandi rero namba ntari umwizigirwa nta kamaro na ko gutakaza umwanya w'imana nyumviriza kandi aho niho bigeze muri iki gihe mu bantu umengo nta bwizigirwa burebure bwo gutegerejwe kugira kandi nizeye yuko umugabo cyangwa umugore bariko baraza ngo basengegwe bategereze ubwa mbere kwatura ikintu cyose kandi bagashika ikintu cyose mu buryo kuko murabona muraba ibihe byinshi aho bavugira ubutumwa murabitegereza uku niko uhoraho agize ari kure murabona abantu ukwereka kuza gushyira mu ngiro atankeka hamwe n'ukwizera kwabo imana yasezeranye ibyo biciye mu mpano ari kugukira kuvuye ku mana ni ikintu gitandukanye murabona imana ikibitangaza murabona ubu turabona ibyo ni abantu batura ni ngombwa baze bafise kubimvuga kuri bivuye bwina ndafise nga sinza kuronka umwanya wo kubisoma ariko Binghamton New York ndibaza cyangwa si ibyo ego Binghamton ndibaza ko ari byo ahantu ishyira hamwe Endicott Show riherereye hariya Binghamton ni New York twari hariya muri Endicott Johnson ahantu bakora ibitaro inzu nini cyane kandi niho twari dufite ikoraniro hariya hanyuma igitondo kimwe Billy Paul yari ku rugi rukurikira rwaje hakanye cyane imiyaga ihuta rero nabonye muri twebwe habuze ubwizigigwa ikintu nk'ivyo nanje ndatangara nibaza impamvu hano hari umuntu yakize mu ntumbero cyangwa umuntu umwe mu by'umwihariko ndiko ndavuga ko uwo mugabo yari afise imibabaro ikomeye yakize ibyo mugore w'ubuhagaze hariya kandi mbere yuko tugenda mu minsi itanu iyo mibabaro yamugarutse ko murabona kubera imbere ya muhemu yera yarayimuvuye ko nk'uko nyene yakoreye umugore akiri muto mu mwanya uheze hano hanze ku kibuga w'umuhungu akiri muto ijoro riheze urabona ariko hategereza kubwizigirwa buhambaye bwo kumenya yuko iyo mana ishobora kubigaruka hamwe n'ugusigwa kumwe kumwe kuri we ishobora kubigumiza kure yawe murabona aho rero mpemu yera yarambwiye igitondo kimwe nko mu gitondo kandi yambwiye ati genda ahavugira ubutumwa canke ahandi hantu hanakucujana barya abantu hariyo batume bihana ikintu cyose bayakoze imbere yuko ndabasengera murabona ubwizigirwa buhambaye isi nitihana izorimbuka murabona kandi ukwihana nicyo isi ikeneye igihe gihe ni ukwihana gutagira ubujyajya ni nk'umuti ku ndwara twese turashobora gusoma ku icupa ubwoko bw'umuti ubwari bwo hamwe n'indwara uvura ariko murabizi gusoma ingene ukoresha ndakoresha ibi nka bibiliya amashuri yacu na za seminari zacu bishobora gusoma ijambo ryose ariko murabizi gusoma gusa ingene umuti ukoreshwa ni ukungene bawunywa ntibikize ubugwayi murabona ni umuti rero utegereza kunyobwa rero umuntu ashobora kuvuga ati ndindi undi umunyateolojiya rero ntimumbwire nda kubijyanye n'iki na kiriya ndazi ibyanditswe ndazi ko bibiliya ivuga iki n'iki na kiriya umva ijambo ryanje uwera yohana 5:4 karorero umva ijambo ryanje akihera uwantumye niwe afise ubugingo budashira cyane nk'uko King James ivuga ibihe byose mu by'ukuri n'ubugingo budashira afise ubugingo budashira ko yizeye rero nivyo icyanditswe kigororotse ndiko ndasoma urupapuro muganga yanditse ndiko ndasoma icyo urwo rupapuro muganga yanditse ruvuga kandi umuti w'icyaha cyanje ariko nshobora kuwunywa nshobora kwizera noshobora kuvuga ni ndizeye ariko ndizeye icyo ni ikintu gikurikira gisome gusa kandi umenye ingene umuti ukoreshwa ntibikize indwara ingorane ni uko kuri twebwe ntituzonywa kijya umuti uvuga ngo tunywe
The trouble is that in our case we won't take
twaranonse umuti ariko ntituzowunywa tuvuga ko tuwunywa kuko dushobora gusoma ingene ukoreshwa ariko mu by'ukuri kunywa ntabyo dukora murabona ubutumwa bwiza nabwo nicyo kimwe umuti akarorero namba umunywayi kandi umuti waremejwe kuvura uwo murwayi kandi uwo murwayi agasoma byose byerekeye ibyo bavumbuye kuri uyu muti kandi barazi akantu kose kari muri uwo muti barazi byose izina ry'umushakashatsi yavumbuye uwo muti munaka nk'uru cyanco rwa sok n'ibindi namba tuzi ijambo ryose kuri ibyo ariko tukaba turinywa ntacyo tuzoru dufasha murabona ntirizo dufasha ariko kandi none ni gute tuvuga duti ariko twarawunyoye kandi uvuze ko wawunyoye kandi umugwayi ntiyerekane ibikorwa wakoze ntawe aba yanyoye niko bimeze gute yaba ijya saha ku ruhome itari imeze nk'umuntu agorana murabona nari nipfuje kuguma ngano kurishimangira mu bantu bacu mu gihe ubutumwa bwiza bwamaze kugaragaza bino bintu kandi bavuga ko bawunywa kandi berekana ko batawunywa umuntu ashobora gute gusoma ibyanditswe ku ijambo rito navuze ku byerekeye abagore n'ibishatsi bamoye no kwambara amabutura n'ibindi nk'ibyo bashobora gute kwita abakristo mu gihe umutu bwawe uvuga ko atari ikinyurane murabona aho uvuga uti ariko naratambye muri mpwemu naravuze mu ndimi ibyo nta na kimwe bivuze ubuzima bwawe bwite bugaragaza ko utawunyoye murabona wavuze ko wawunyoye ariko ntawe wanyoye kuko uracyerekana ibimenyetso by'indwara iby'uwo muti witwa ukuvura kandi uwo muti mu rutonde rw'ubutumwa bwiza n'umuti udahusha niko bimeze rero murabona utegerezwa kwerekana ibikorwa wakoze nimufate umuntu avuga ko ari ndi uwizera ndizeye reka umuco w'ubutumwa bwiza ubakubite mwene data barawunywa buno nyine kandi bazerekana ibikorwa wakoze atankeka ntuzosubira kubona uwo muntu mu byumba by'akamari ibyo ari byo byose ntuzomubona hariya hanze avise itabi mu kuboko kwiwe ntuzomubona ariko aranywa inzoga yo oya ntuzomubona agendana n'abandi bagore oya oya ntacyo bintwaye uko wakwerekana imibiri yabo y'ikigore imbere yiwe azoca ihindugize umutwe wiwe awurabishe hejuru kandi ahanga amaso yiwe kuri kristo niki byerekana ko umuti wakoze kandi namba utakoze uvuga uti emwe ndazi ko wawunyoye emwe rero buri niye uno munsi uri kurapfa urerekana ndiko ndakuraba nk'uwatoye indwara yawe biciye muri bibiliya yuko ukiri mu byaha kandi ingero y'icyaha n'urupfu siniyumvira ko hategerezwa kubaho ubyerekana neza murabona ibikorwa byanyu bwite bigaragaza ibikorwa byanyu bwite bigaragaza ko mutawunyoye wiyumviriye ngo warawunyoye amen utegerezwa kuba wabaye umwizigirwa mu gukora ibyo uriko ntiwabikoze ariko ntiwabikoze kuko iyo ubikora imana yasezeranye ko ibyo kugirira ikimazi kandi cya kera kiracyari ngaho ya kamere ya adamu wa kera iracyaryamye ngaho kwa kutizera kwa kera naho biri ukugerageza kwigira wewe nyine imbere ya bagenzi bawe uvuga uti emwe nduwizera yowe imana ishimwe ngo nduwizera ariko urabona ntacyo byagufashije nkumbure umurwayi ubwiwe ntiyari yaratoranije uwo muri ti nambara uko byari bimeze ntiwigeze narimwe ukora nibyo murabona ariko rabujya mugore muto w'ingeso mbigi umuco wa murasira hari ikintu kiryamye hagiye cyo kwita ingorane ziwe murabona namba wize kandi ukihana bivuye ku mutima uyu muti w'imana uzocukora imana yaracinzira ku bw'ibyo bintu ubu murabona umuntu ashobora kugenda akavuga ati neza ndifatanije nishenga ibyo birakwiye iwanjye ibyo niyo nzira imana yaciye inzira imana yaciye ni ukwihana kwatura kwerekana ibyo washyitse ko kwa ibyamwa by'ukwihana kwerekana ubugororotsi namba mwebwe bantu mwari gukora ibyo muri iki gitondo nimwasengerwa kandi mwebwe bantu mwumve iyi bande mu isi yose kandi nyuma y'aho iyi bande zivuzwa n'umuvuga butumwa cyangwa umuntu ayivuza mu migwi y'ikoraniro hanze mu ishyamba cyangwa aho muri hose muyivuze ubwa mbere mwature hanyuma muze atakini na kimwe kiri mu mitima yanyu ari kukwizera rero musenge we aho niho umuti ugira akamaro yesu yavuze ati mwihane umwe wese muri mwebwe nerekana ibyo petero yakoze mu munsi wa pentekote mwihande kandi bubatizwe mu izina rya yesu kirisito mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera ige wihanye rwose kandi ukizera umwami kandi ukabatizwa mu izina yesu kristo ugize imana umubeshi namba utaronse mpwemu yera namba yesu uravuze iki gikorwa cya nyuma yahaye ishengero ryiwe ibi bimenyetso bizokurikira bize nibarambika ibiganza ku bagore bazokira kandi murabona ko ibyo bimenyetso bikurikira uwizeye rero ukaza kandi uwo yizeye murambike ku biganza kandi ikintu kanaka kirashyitse rero hari ikintu kanaka kitari cyo mu kwizera kwawe murabona uwizeye imana yasezeranye guca inzira tugerageza kwiremesha mu kuvuga duti sinegerezwa kumwumva oya ivyo n'ukuri singombwa ngo wumve ariko namba waratoranije ubugingo budashira uzogumviriza kandi urinezererwe niyo ndemesho yawe ni ikintu warindiriye ubuzima bwawe bwose ni rya buye ry'akabuyenge ujya witeguriye guheba ikintu cyoze murabona urarishaka kuko uziko twari witwararitse n'urukundo rw'Imana ni ikintu kanaka gikuraho ikibazo cy'icyaha gikuraho kutizera gikuraho ikintu cyose sangwa ugishaka ni umuntu by'ukuri agwaye kandi azi ko agwaye arondere umuganga murabona si utagwaye natwe akeneye Yesu yabivuze ariko bajya bagwaye ushobora kumenya uko rero ushobora gukora icyo yavuze rero bitegerezwa gushika atari uko Imana yavuze ikintu kanaka kuri icyo murabona rimwe na rimwe abantu benshi mu gikorano cyo gukiza indwara ni muhera hasi mutegerezwa kugira ubuzima bwejejwe mutegerezwa kuba mwiteguye mutegerezwa kuvuga iby'ukuri muti ego ndabyizeye kandi bitegerezwa kuva mu mutima wawe rero wewe nta muntu yo gufyina ko avuga uti ubuyo mukunzi mwene data mukunzi mushikanye utegerezwa gukora ibutegerezwa gukora bijya uruwizera nta kintu gishobora kukikwaka sinitwararico umuntu wari we wese yovuga uwo mpoza wese uwondemesha wese umuganga wese ibitaro byose cyo igipimo kivuga uguma wizeye ibyo mumenye ibyo gusa ntibikenewe kuvuga ikintu byerekana ibyo murabizi ubu ni ikintu cy'ukuri dufite kwigana kwinshi mu bintu byose ishobora kuba ari iyo nzira nimwiyumvire nabi kubw'ibyo bategerezwa kuba hajya niko byamye kandi niko bizoba ariko ndababwira muri iki gitondo by'ukuri ni ibintu biba turi mu gihe cy'iherezo dutegerezwa kurambika iki kintu kuri murabona kandi reka kimenye ukuri kuri cyo ubu tumenye ko abantu badashaka gufata inzira y'Imana ku byerekeye ivyo bashaka Imana yaciye inzira yo kuremesha Imana yaciye inzira kuri ibi bintu byose ariko abantu niba bishaka abantu bifatira izindi nzira kandi igihe cyose banyuranyije n'inzira y'Imana bikwegera uburake bw'Imana igihe cyose babikoze n'ivyo kandi ibyo bintu byose navuze ibyo bidutwara kuri ki isi ibyo byose bikurikira ibyakozwe n'ubumenyi bikurikira ibyakozwe n'ishengero bikurikira ibintu bitandukanye bidushikana ku iherezo y'isi turi ku iherezo nta kizigiro na kimwe gihari nta kizigiro dufise cyo kubaho ntidufise n'icigiro na kimwe cyo kubaho ubu mundeke gusa ndabereka ibi mu minota mikeya kandi gusa ndabira bibagaragarize kandi umwe muri mwebwe muraronka namba mutabikoze mutegerezwa kuronga icy'amakuru kivuga ibyerekeye amagara y'abantu tegerezwa gufata Reader's Digest nibindi bindi aho musoma ibyo byakoze umukukora muvuga butumwa ngari ko ari arungi ku butumwa ku isi yose yashikije amajyama ameze gute ya yuko atabyizigira dufite kuturi inyuma y'ugucungurwa ko twarenze umurongo hagati y'ugucungurwa n'urubanza ubu ntegerezwa gutanga urufatiro kwiri shengero ku bijyanye n'iri tangazo hategerezwa kuba impamvu zinaka y'uko umuntu namba akwiye ubwenge nk'uko niyumvira ko ndabukwiye yo gukora itangazo nkarino ryo kubwira igihugu ciwe ryo kubwira ishengero ryiwe ryo kubwira abantu aho rizojya mu gihugu cyose mu bihugu bitandukanye 30 cyangwa 40 nkumbure ku isi yose n'abantu n'indimi yuko turi mu gihe cya nyuma dutegerezwa gushikiriza ijambo cyangwa twisigure bukeya kuri iyo gushikaho dushikira icigwa cyacu nyamukuru cy'iki gitondo muraba ubu muze turaba icyo ubumenyi n'inyigisho byatuzaniye kandi nicyo kintu gihambaye uwo muntu yakiriye mu gishingo cy'ijambo ry'Imana icyemezo cy'ubwenge kandi ubumenyi iminsi yose buhinyira ibyo yavuze nariko ndasoma hano igihe kimwe cyashize aho munyabwenge mu bushakashatsi w'umufaransa yavuze haraheze nk'imyaka amajana abiri cyangwa amajana atatu ati gutera umupira ukazunguruka hasi kandi uvuga uti namba uwo mupira kuri uyu muvuduko namba isi yari igeze ivumbura ubwoko kandi akabwa ikintu cyo bapima bagenda n'imiburi ibiri 80 ku isa ikintu nk'icyo ku isi yose niko yabyemeje bijyanye n'ubumenyi yuko kuri uwo bwemere bwo duga mu nkomezi z'ugukwega bava ku isi murabona ubu mwiyumvira ko ubumenyi bwosubira nk'ubyo umuntu nta na gato ibyo ni ibyo mu gihe cyashize rero munze gusa twiyumvira ubu twese dushaka kuvuga duti ndashaka kubyemeza mu buryo bw'ubumenyi ibyo ni byo benshi mu madini y'abantu basenga bavuga iki gihe barashyira icyemezo cyo mu buryo bw'ubumenyi emwe ntushobora guhindukira ubwo nyine kandi nkavuga nti mu by'ubumenyi nyemeza imana mu ikoraniro nyemeza ikintu icyo ari cyo cyose mu by'ubumenyi yuko ari icy'ukuri nyemeza icyo kuri niki ubugingo ndashaka ko mu mirobo y'igiciro cyabwo cyankereka ngurisha ikintu cyose mfise kugira ngo ntonke igice cy'ubwo bugingo none ubugingo buriho namba taburiho turi ngaha twese kubera iki ubuzima ukwize urukundo umuneze amahoro ukutarambirwa ubugwaneza ubwitonzi ukwihangana ubwenge ntibishobora kubikora ko kandi nicyo kintu cyonyine kizima kiramba kiriho ibigwanisho byose by'umukristo biraba kubitaboneka ariko ingingo z'umubiri ntizemerezwa na ku bintu ariko bigira ngaho nicyo gituma bisaba kwizera ko kubyizera kandi bizana muri mwebwe icyo kwizera kwemeje yuko biraho kurabizana ugukurikira indwara kuva ku mana n'ibindi ntibashobora kugaragaza igikiza indwara bivuye ku mana ariko barazi yuko hari ugukira kuva ku mana ntibashobora kugaragaza igikiza ibyaha ariko barazi yuko abantu bakizwa bava mu byaha ku bw'ibyo ntibishobora kugaragaza biciye mu bumenyi ariko biri mu bujya imana irabiramo ubwo bumenyi none ubumenyi bwatuzaniye iki rero murashobora gutsitara kanya gato gusa ubumenyi bwatuzanye ubugwayi urupfu n'indwara rero mwigishwa gusa uruhande rumwe rw'ibintu uko bimeze ariko bifise impande zibiri muvuga muti ubumenyi bwavumbuye iki kijya na kiriya kindi emwe turajya kubaha kakaryo ariko reka turabe ku rundi ruhande ubumenyi bwatuzaniye ubugwayi ubumenyi bwatuzaniye indwara urupfu raba ukuvuga imbuto hakoreshejwe ubumenyi kwazanye urupfu kuri uru runganwe rw'ibifungurwa ni ibintu byateye abantu kuba abanyantege nke cyane gushikaho abagabo n'abagore bagizwe n'umurundo w'umwanda kandi nta na buzima buri muri bo bacitse umurundo w'imisiba igoyagoya ntibashobora kubaho badafise ibyuma bitanga umuyaga baca bapfa ntibashobora gukina urukino bita baseball umwe muri bo akubiswe ahantu hamwe biramwica mu kibanza bakiniramwo gukubitana ingumu n'ibindi birenze kandi bibunze inkomezi gushikaho abagabo n'abagore emwe birabonona kandi binjiza izo mbuto zivanze nka mu bakoresheje inshinge ibyo bikaba byazana ingaruka mbi abantu bo nk'uko ubumenyi bwabwo bubivuga kandi izo zirabonona kuko inka ivanze cyangwa iyo igifungurwa icyo ari cyo cyose kivanze icyo gifungurwa cyona karimangingo kandi akaremangingo n'ubuzima bwawe murabona ikikora aho rero mu nyuma bateramo inshinge mu nyama kandi ubu byaremeje ko izo nshinge zizana ingaruka ku kiremwa muntu mu by'ubumenyi bamigira imirima bakoresheje ikirorina niko nabonye undi munsi kandi ubu dufise abantu bagwaye amajana umunani muri aba bantu bitewe no kurya amagi muribuka no mu myaka ya heri igihe ubwa mbere aho twari dufise inyubako ntoya cyane hano nari naravugishijwe nshamvuga nti nizoshikaho mu minsi ya nyuma bazovuga bati nimube mu kiyaya kandi nimurya amagi naravyanditse mu gitabo cyanje niyumvire ko hari ikintu kuri muri ivyo kandi naragenda kiraba ntujya magi aho hari kera mu 1933 amagi yagiye mu kintu ubu kandi ndabona aho ubumenyi buvuga yuko umuntu arengeje imyaka 50 tutegereje kugira igi na rimwe kuko ari ikintu gikomeye gusumba ibindi byose ku mutima gishobora kuribwa indwara amata mu bisanzwe amata niyo yari ibifungurwa byacu bitunganya abaganga bazokubwira bati uyigire kure atera indwara zo mu mazuru n'ibindi bintu byose ni wa muntu nyene yahora yanywa kandi akabaye imyaka myinshi kandi ntiyigera afatwa n'iyo ndwara yo mu mazuru ariko uruvange hagati y'imiryango n'ibindi byarononye igihagararo cy'ikiremwa muntu kugeza hatakintu uretse igikundiro cy'ivu umupira umupira w'indwara n'igiki cyabikoze uraba byatumye turemanga turi hagati y'umugabo n'umugore atakaza inkomezi utakaza inkomezi z'umubiri ku kiremwa muntu biciye mu turemanga ingo two kononekara kw'abana bagwaye intandara ku bice 30 kuyija n'igitigiri cy'abavukare abirabure kiraduga cyane kandi nuko gutakaza inkomezi kuvuye kuvangatiranye ndya n'udufungurwa kugira ngo tubeho bituma imibiri itakaza inkomezi ibyo bigatera kanseri indwara zo mu mutwe n'ubundi bwoko bwinshi bw'indwara buba mu mubiri w'umuntu kubera gutakaza inkomezi kwako abanyabwenge bari yica ubwabo bajya kure y'umugambi w'Imana yaravuze ati urubuto rwose rurondo kuko ubwoko bwabwo buri murabona aho turi noshoboye kubandanya no kubandanya umwanya wacu uri kurahera ariko murabe neza niki gituma ibyo biba ubumenyi bwazanye urupfu indwara no gusambuka kandi narabonye wa munsi nariko ndavugana n'umugenzi wanje mwiza w'umuhinga Vailice ngaha yuko hari hantu handitswe mu kinyamakuru ko abantu bariko barishwa n'umuti bita penisiline mu by'ukuri si penisiline ni umugera ukinjiramwo iyo bariko bakora penisiline ni urudandazwa umugambi mubi w'ubu w'abakunzi binda abaganga bawutanga rimwe na rimwe batazi na gato ku muti bita aspirine ukora n'abase bakaba barungika hanze ngo baronke urupapuro rw'umutsindo rwo hejuru mu kindi kintu kandi batazi na gato ingene bavura indwara yo munda kumwana ariko dufisiki ubukunzi bwinda ugukwegwa kana gacanga ikintu gito kinaka biragoye ko basubira kuronka umwe muri babaganga ba kera bo mu gihugu bari bafise umugenzo ku manuka bakavuga nawe bakaguhimiriza bakagira ibintu byose basize Imana hanze neza na neza kuko bakurika inzira yabo bwabo mu ntumbero yo gushira Imana inyuma siguye nabi cyane aho niho turi ibyo nibyo twakoze kubwo kuvanga imbuto murabona mubiri gitumutegwa gifite ubuzima kimera neza biragoye ko mugera ugishikira ibyo biterwa bibatera mu matuta ibyo biterwa bicanze nibyo utegerezwa kuguma upompa igihe cyose kandi benshi muri mwebwe mwarasomye ubutumwa bwanje gushengero rivanze baguma bapoma kandi barishishitira n'ibindi bindi raba neza ariko igiterwa kama by'ukuri ntikirinda gupompa cy'inkomoko nige kintu nikihe kintu gituma indwara itera umubiri w'umuntu mbega ni umubiri nk'uko nabibabwiwe n'umuganga w'agaciro mugenzi wa anjo no shatse kuvuga izina ry'ubunyene ariko ni mwere data mwiza cyane yariko aransomera mu kinyamakuru cy'umuganga gitabaho akorera aho abika ibyo bitabo byiza byose by'ibintu bigezweho bya nyuma byerekeye imiti ni intege nke witegereza umuntu wese ari mu by'ukuri avuga ko umubiri w'uri ko uracika intege fatwa n'ibicurane n'ingoga ibyo nibiki no gucika intege g'umubiri wawe kuza n'imigira mu dusaho twamate mugo wawe nuko muri ibyo mugera w'ibicurane winjiramwe maze ugafatwa n'ibicurane ariko yabwo umubiri wawe ukomeye wo kwirukanye uwo mugera w'ibicurane ni woshoboye kugukora ko rero murabona igihe Imana yambura umuntu bwa mbere yarakingiwe indwara yariyo yose murabona ariko kutizera n'ubumenyi ubumenyi n'indero yo kwishura ivyo nivyo bya mbere byashize umuntu kure y'Imana kandi bibandanya bimushira kure. raba gusitabi n'inzoga nabo bagenda biyambuye impuzu n'ibindi cyo byakoze mu gusubira inyuma kururunganwe ndakeka ko mwama mwibaze n'ingere ntange z'ikintu kingira ingazi nari ngiye kubikora ariko ndizera ko nzobikora murabona rimwe na rimwe baribaza bamabambarira bati mwene data Branham niki gituma wa mutunga urutoki ibintu nk'uko ntuvyumva ntuvuge kuca mu ishengero ry'umuntu umwe rero ndashobora gufata abagore banje kandi ntibashobora na gato kwicara bamerewe neza aho uri kuravuga wamuri kurabakarira emwe kubijanye n'imishatsi yabo migufi no kubijanye no kwambara impunzu z'abagabo n'ibyo bintu byose nk'ibyo mbega kuko ubikora bujewe ndi ubu bushobora kuba ari ubutumwa bwanje bwa nyuma gushitsa mwiritiriza murabizi ariko nshaka kubabarira ngibi ngaha ni mwemu yukuro bantu uri muhemu y'iminsi y'iherezo niyo nzi yuko icyo ari ikintu kivumwe imbere y'imana nama gusa nibaza rimwe na rimwe k'umukozi w'imana atagira ukuro bantu uri muhemu na gato ko ku minsi y'iherezo imana y'ukuri ivugira ngaha imbere kuri arutare ivyo abayemo n'ivyo mwakoze n'ivyo wari ugiye kuba n'ingone wagize ya muhemu nyene muri we utereza amaso ukabona ibimenyetso by'igihe kandi nishobora kwihanganira kudasemerera ni impwemu yo kumenya ibiri mu mutima kuko muhemu yarubwiwe avuga ko ikintu cyari ari icya kandi uzokwifatanya nacyo azoranduka none rero noshobora gute gutsindanishiriza mu maso y'imana kandi mbona abashiki banje na bene data muri ibyo nyifato muri bo bwabo namba nasemerera kubigwanya naho banshaburira ntegereza kuguma nsemerera ndabigwanya nk'ukuro abantu uri impwemu rimwe na rimwe barahushanya mu ijambo n'ibindi kandi ni gutagira ukuro abantu uri impwemu nimuze muhangare navyo kwijambo murabona tuzi ibyo rero ibi biboneka yuko ari ukuri nuko abantu uri muhemu ko muri iminsi y'iherezo rero turabona kubyerekeye ubumenyi sinshaka kujya kure na gato birenze kuri uwo umwanya wanjye gusa ari kuriruka cyane rero reka dufate umwanya muto turabe n'ibijyanye n'indero yo ku ishuri turabe icyo yakoze murabona ubu tufise amashengero abiri rusange ubu turatahura yuko byari ibyiyumviro kwiyumvira gusanzwe niko kwatanguje urukino rwica mu ntango kwari ukwiyumvira kubiki kwiyumvira ku ijambo ry'imana ry'imana nyabarira adamu na eva umunsi muzokijyaho niwo munsi muzopfa ibyo birakwiye ibyo birarangije kandi yarabahaye inkomezi zo kurwanya umwanzi inyuma y'ijambo ryayo ariko igihe eva yumvira uburiganya bwa satani murabona imico ugutahura imbere iterambere murabona yegeye imbere eva inyuma yaho maze yumvira ibyiyumviro bya satani nuko akora iby'imana yari yaravuze iti ntubikore kandi namba ukwiyumvira rimwe ukumviriza uwo ariko ariyumvirira ibiduhuje n'ijambo byarazanye uruzazane gozi ukwiyumvira rimwe ibidahuje n'ijambo nizo gusubiza inyuma mu kibanza kimwe kuko ko bari ubujuju bumeze gute ku mana kugarukana umuntu yanze ikintu kimwe nk'icyatumye amwirukana murabona utegerezwa kuza ku maraso avirira ya kristo idini ryawe ntacyo rizogufasha n'ibyumviro byawe ntacyo bizogufasha ni amaraso ni ukuvuga kandi bizana muri wewe wicare mu gishasha kristo kandi ugacubaho ubuzima bwa kristo k'umuti unywa werekana ko wicare icyaha cy'ukutizera urwanya ikintu icyo ari cyo cyose ijambo ry'imana imbere yo mu ishuri dufise amashengero abiri mbere yacu muri iki gitondo rimwe muri yo n'ishengero rya penekote ryatunganije kuri penekote na muhemu yera irya kabiri n'ishengero rya katolika ry'i roma ryatunganije nikaya roma rimwe muri ayo ni ukuvuga ka muri mwemi rindi ni bunywanyi bw'abanyabwenge muri iryo shengero ni hava abaporoti bose amadini yose ni hava iryo ni ryo ryari rya dini rya mbere amadini yose aturuka muri iryo rimwe kandi afitaniye imigenderanire na ryo niko ibyahishwe yohana 17 havuga yari maraya kandi nyina waba maraya ivyo nivyo kubw'ivyo igipfu nico twenga urujo murabona kuko ineza na neza ni vyose nico kimwe gusa ryaritunganije byaraheze riri muri Roma sindajwishinganico riri byaraheze bibiliya duca muri ibyo bihe bishengero kugira ngo tubyemeze rimwe rishingiye ku kurobanu mpemi irindi rishingiye ku byumviro byigishijwe kandi by'ubwenge rero ibyo dusubiza neza na neza mu itongo rya Eden ubugira kandi neza na neza hano hamwe umugore shengero niwe yumvirije si Adamu umugore Rero bashaka kuba nyina w'amashengero babandanya nibyo neza na neza nta kintu kitari kugiye bo ubwabo baratahura murabona neza na neza gusubira ku kintu kimwe kukutizera ijambo ry'Imana nini ka Romi ge hazi kibazo kubijanye n'umubatizo mu mazi kubijanye n'ibindi bintu nk'ivyo no kubijanye n'umubatizo muri mwemu yera abasenyeri bose hamwe na bisi za ico bisi ishengero katolika Roma yari Roma ya cami niko yitwa tubicemwe gusa dufate kahise kejo maze twumvirize tukihweza ubugira kandi byari bya Roma gusa muri Roma niho hari ishengero cami kandi yari amashengero mato bafatanije gusa yitwa gusa katolika ishengero ryacu naryo ni katolika ishengero ryo ku isi yose rikabari ukwizera ko ku isi yose kwabizera bose rimwe muri yo byavyawe na muhemu w'Imana kandi rifise muhemu yera muri iryo kandi byabigaragariza mu buzima bwaje imigenzo n'ibikorwa byerekana ko muhemu yera arimwo nga kuko niwe mwita Kristo yasezeranye akorera mu ishengero ryiwe akora ikintu nico yakoze mu ntango uko ni kumuti wa gakiza ka Kristo wakoze mu ntango niko okora uyu munsi wa muzani keno kimwe ikindi ni integuro y'ubwenge y'idini ryasizwe n'umugwi w'abantu bavize ishusho yo kubaha Imana kuko umuhanuzi yatubari yari bakana uko kuri kwabwo n'ubushobozi rero ibyo biragaragaza neza uko nzi kubyerekana rero hari amashengero abiri rimwe muri yo yavuki nikaya hanyuma irindi ryavukiye ku munsi wa Pentekote kandi rimwe ryamye rigwanya irindi twaraciye mu bihe bw'ishengero kubigaragaza rimwe rigwanya irindi rimwe muri yo ni ishengero ryiza ryo hejuru ry'inyabwenge ririmo abantu bize n'ibindi irindi riharugwa nk'umugu w'abera bikumbagaza hasi munango ryarabayo abarovyi baborewe batize kandi nico kimwe n'uyu munsi riraca harugwa wundi muru umwe muri iyo ni umunyabwenge wundi ni wa mpemu rimwe muri iyo ni intego ni itegurwa ry'ubumenyi irindi risesa ijambo ry'Imana imwe riringanijwe mu buryo bw'ubumenyi ibyo imigu y'abantu ivuga abasengeri n'abanyabwenge irindi ryavya watangika na mpemu w'Imana kandi ribeshwaho na mpemu w'Imana kandi rirakora umuti maze rigashitsa majambo Imana yasezerana yerekana umuti uri kurafata mbega woba ufise umuti w'indero yo mu ishuri woba ufise umuti wa mpemu yera murabona ni vyiza yo ubwo buriganya bwa Satani nashobora gucapa guti yo shusho ushobora akoresheje ubwenge gutuma umuntu atavyawe na muhemu w'Imana aguma gusa zunguruka impande n'impande kandi nta buryo na bumwe akoresheje ubwenge bwo kubagarika n'ibyo nta buryo buriho n'ukurobanura impwemu kuko kwizera murabona kurobanura impwemu tubona ico ijambo rivuga turagizera none mwene Data Branham bavuga ko bafise kurobanura impwemu rero reka mpwemu yera akore neza na neza ico yasezeranye gukora maze tuzo vyizera murabona ico nico kimenya cavyo uwo muti wakoze gute igihe wakora ku muntu ibimenyetso bizoboneka kubizera niko yavuze namwe umuti warakoze uko niko rero ni vyiza murabona rero biradushikana ibi rero bidushikana mu guheza mu minota mike ikurikira rero ibi bidushikana kuvuga kuri Abeli na Kayini gushika ku rubanza rw'umugihe cya Nowa uhereye mu ntango nyine y'iminsi ya Nowa rero imbere y'uko tugira umurongo w'amasengesho mwumvirize neza mugende ko ndanyarutsa mu byanditswe bikeya mu byo nanditse rero turabona yuko inyuma y'isi hafashe gutahura ijambo kwayo guciye mu bwenge abo bantu babaye abantu bahambaye abantu b'ivyamamare birya ni kwivuga itanguro kare gatandatu ku murongo wa kane abantu b'ivyamamare biruka inyuma y'abagore beza cyane n'ibindi nk'uko isi yose yari imeze twarabiciye ko vuba muri ukuravya kw'ibimuri bitukura twavuze rya joro rindi ingene abagore bategerezwa kuba beza kurusha mu gihe cy'iherezo ingene umugabo w'icyamamare nk'ibara ryaguye mu Bwongereza no muri Amerika kandi bizoguma bigundurwa umunsi umwe muri iyi minsi murabona gusa ntimuzi ico abo bamaraya bose n'ibindi bintu byose byerekeye murabona mbega murazi yuko hari abakobwa batatu bakora mu kabare kuri umwe ari mu ishure yisumbuye canke kaminuza abakobwa batatu bakora mu kabare kuri umwe wo mu ishure yisumbuye canke kaminuza murazi giharoro kinaka kwijana Sinshobora kubivuga ubu kuko ntibiri imbere yanjye sinigeze ndabyandika, ariko hafi cya gatatu cy'abana biga mu mashuri yisumbuye mu gihugu hose bagaragaye nk'abantu b'imico mibi cyane bategerezwa kubyara. Mbega murazi yuko kunywa umuti bita peninsuline kugira ngo babibafashe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka byazanye gusa ukononekara mu bantu akaba ari cyo kintu kitara fuye. Ariko naho biruko murabona Imana yaravuze yuko bizoshika kugeza kurungano rwa kane bizana abavuka ari ibihumane n'ibindi bintu byose, kandi abana yo ingene icyaha ingene ari uburiganya ingene ibyo abantu abo bakozi b'Imana bazohagarara ntibavuga ubutumwa bwo kurwanya abo bantu biyimbura impuzu biyambura impuzu mu ibarabara kandi bakabareka bakaririmba mu makorale n'ibindi bintu nk'ibyo. Kandi kubona icyo kintu ari cyo neza na neza cyashiburiye igihugu cyacu kuzimu, cyashiburiye ubwoko bwacu kuzimu. Ivyo nivyo rero ubu turabona ko inyuma yawe Imana izoba yabihimbye nk'uko nizera yuko yahimbye uyu munsi. Ubu ndashyize ku gisomwa cyanjye mbise uburyo butwengeje bwo kuzana nkunda kwegeraniriza ibintu byinshi hamwe maze ngaca nkubita iki gisomwa cyanjye. Rero turabona ko mu minsi ya Nowa igihe Imana yagirice urubanza se mu gihe yari igezaho igeze ubu kukwese yavuze ari uko yari mbega yarabyitwararitse yaritwararitse we atangiye ko aritwararitse yaritwararitse iki rero inyuma yaho yari yamaze kumenya yuko urubanza rwari rwegereje kandi yari yaciye urubanza yitwararitse abari bavize umwitwarariko. Kandi nicyo kimwe n'uko biri uyu munsi yitwararitse abari ko bashaka kugira umwitwarariko, kandi tubona yuko yabarongekeye umuvugeshwa kugira ngo abarongore kugira ngo arongore rihangagiwe ryatoranirijwe mu nzira yashiriwe ngo rirokoke. N'umwe ejo uyu munsi nuno bihe bidashira murabona tubona yuko Imana yitwararitse ihanga ryayo. Turi ku iherezo kandi turabona yuko turi ku iherezo nta buryo na bumwe buriho bwo kubakira, kandi uko kononekara mbega two kubakira guti gisagara ku bisigarira byatongowe n'umuriro bya Sodomu na Gomora bishobora gute hasi hepfo enigisi imwe gusa naye ni ukuza k'umwami Yesu. Yo mana we ukwezwa biciye mu gihe cy'imibabaro kugira ngo habe ugutunganya isi ubugira kandi kwihanga riri mu nyonga gusa z'Imana kandi ribeshwa n'ijambo ryayo. Raba neza yitwararitse abari barajwe ishinga no kurokora umunsi ya Nowa maze ibarungikira umuhanuzi, kandi umuhanuzi yabarongore mu nzira Imana yaciye. Rero niyo nzira y'Imana yo gukora ibintu murabona. Imana yavuganye na Nowa we yari jambo niyari jambo ryayo ndutse cyo gihe nuko ibarira Nowa ngo ategura ubwato kugira ngo abantu bakizwe no kubarira abantu bose yuko yari efesi inzira imwe yo kubakirizamo. Kandi umugabo yari umuhanuzi yemejwe yashingiwe nae yabagaragarije inzira y'ubuhingiro itegerezwa bicishije bugufi n'abadafise imiti mibere bumvirije uwo mugabo maze baramwizera nuko barakizwa bakiziki urupfu rw'isi yica yari kwirarimbwa muri icyo gihe bakize inzira y'urupfu yari hategekanije yose. Yose Imana yaragize umwitwara ariko cyane we Mana fashe ibimenye ibinyengetero ubu imbere yuko tugira umurongo w'amasengesho. Imana yaragize umwitwara ariko iritegereza isi ubu uyu munsi kandi hamagaye irongera irahamagara maze bayitera umugongo barongera bayitera umugongo. Hariho uburyo bwo kwihana mu ntangi y'Imana yabarira Yesaya ngo adugashire Hezekiya yuko yaragiye gupfa Hezekiyeli yanye maze abahimbabazi igihe Imana yabarira Yona ngo ajininewe maze asemerere kuko mu minsi 40 yari igiye kurimbura igisagara baratakambye basaba imbabazi nuko habaho kwihana. Ariko iyo bitabaye umugongo nta kintu kibagesigaye atari uguciga urubanza. Kandi amabanga yateye umugongo amahanga yateye umugongo Kristo byarabananiye kwitaba umuhamagaro. Rero nta kindi gisigaye kiretse guhangana n'urubanza. None mbega Imana yitwararika bihanye mbega arabi yarabatirinze ubu tugiye kuraba ibyo yakoze mu bihe byaheze igihe cya Nowa yaragize umwitwaro ariko yarungitse umuhanuzi yuko ashyiraho inzira kandi abereka inzira kandi yabashyiriye inzira yo kurokoka ngo bahunge urubanza kandi yarabatwararitse turabona yuko ibazana ahantu we mu minsi yihereza aho kuri bose imbere y'uko urubanza rwambaye roshika yarabitwararitse gushika nawe yateguye inzira bashobora gucamwo maze bakidegembya kubw'imanza zari zigiye kuza rero ibyo yabigiriye abatoranijwe ubu ibyo turabizi rero ibyo yabigiriye abatoranijwe batoranijwe gusa nibo bari bemeye ubwo rubuto rw'ubugingo niho bari baratoranijwe kubibona bari bo twebwe twese namba twizera bibereya dutegereza kwizera gutoranwa murabona ibyo ni byo imana nishaka ko hari n'umwe yobabazwa ariko yari izi uzobyakira n'utazobyakira kandi yaritwararitse ihanga ryayo ryaturanije munsi n'ukurimburwa kwa egiputa bagiye ajya muri egiputa maze bacika bagurana mu minsi ya mose yaritwararitse abantu yabarunga ikiyiki umuhanuzi bugira kandi mbega ibyo ni byo kandi yatandukanije ihanga ryayo n'isi yabatiza ritandukanya n'urubanza rw'uwo munsi rugira rube mbega yarabikoze yageze umwitwararika igihe egiputa yari yashikanye ibyaha byayo hejuru cyane gushika nahima yategereje kurunga kurubanza kuko yari yaramaze kubarira aburahamu ati kandi nzokorana na rya hanga rero kugira ngo ite uburake bwayo kuri bose yabarungikiye umwitwarariko wayo yabarungikiye umwiza wayo yabarungikiye ijambo ryayo kandi yamirungikana ijambo ryayo kubw'umuhanuzi wayo nk'uko yabigeze mu gihe cya Nowa yakoze ikintu nk'icyo mu minsi ya Nowa mu minsi ya Eliya mu minsi ya Mose tubona yuko yakoze cyo kimwe yabarungikiye umuvugishwa nayo maze bitandukanye no gutiza rero abantu nk'abo nibo basohotse abantu nk'abo nibo bagizeye bizeye Mose yuko yari mu maso ya Farawo yari umushikuzi yari umunyamareba yari indyadya yari ikintu giteye ubwoba ariko ku ihanga ryatoranijwe ryasohotse bizanye n'ijambo ry'Imana nzobakurayo yari umuhanuzi kuri bo yari inzira yaciwe n'Imana kandi byongeye yari itegerezwa baramwizeye maze bakira urubanza rw'uwo munsi bizeye Mose
believed him and escaped from the judgment of that day. They believed Moses and he said he also
kandi yaravuze ubugira kandi ko yitwararitse kubavanayo kandi yarabitwararitse mu rugendo rwabo maze kuvayo amena nk'uko byari mu buryo bw'umubiri ni mu buryo bwa mwemu yaritwararitse kubereka iyabahaye ikintu cyose bari bakeneye mu gihe bari mu rugendo yarabikoze yarabakiza iyo bagwaye yabahaha ugukira yabereka inzira yo gukira yatanze inzoka y'umuringa bashobora kuraba iyo nzoka y'umuringa ikimenyetso cy'icyaha kandi bagakira yarabagaburiye mu gihe bari mu nzira ahatari umukati yagwije umukati wo mu ijuru yabagabuririye si ibyo gusa yarabambika abereka ko yitwararitse abo bitwararika namba biteguriye kwatura no kwiyana no kwizera no kwakira Imana iritwararitse ariko utegerezwa kwitwararika bwa mbere utegerezwa kwakira ibyo akurungikiye arabitwararika gushikaho bemeza ko atakosa yoshobora kubahaba yagaragaje umuhanuzi wiwe n'ikimenyetso cy'inkingi y'umuriro ngo bikunde ihanga ribone ko atari gusa uyu muntu ariko aratembera hano ko yari Imana neza na neza hejuru yiwe yari umwe yagaburira yabugururira inzira Imana yitwararika abantu bitwararika Imana yitwararika abayitwararika rero yagaragaje uwo muntu kandi yerekana ko ari umukozi w'Imana mu kubarungikira inkenge y'umuriri barongora gushyitsa mu gihugu kandi bari bazi ko mu gihe cyose icyo kimenyetso cy'uyu muriro inkingi igice y'umuriro yabakurikira yaravuze ko atakuye inkingi y'umuriro n'igicu yari nk'umwe n'abo imyaka n'imyaka y'ishami imyaka mirongo ine ibyo ni ukuri iyo ni inkingi y'umuriro yabarongora turi mu myaka 33 uhereye uhebye imyaka 7 niyo cobi kigereranyo kimwe neza inkingi y'umuriro yarabarongora yarabitwararika. Kandi yarabitwararika rwose gushika aho yabamenyesha gusa ko atari ibintu byerekeye ubumenyi, ko atari ukwihenda, ariko yagaragaje ubutumwa abwerekana. Yonge yaritwararika n'umufasa no hanze atari umunyisirayelikazi, ntiyariho muri umugwi, ariko yariwo hanze Presbyteri Metodiste canke ikindi kintu, yariwo ku rundi ruhande. Ariko igihe yumva izina ryiwe ni Rahabu, yaba yari maraya, ariko igihe yumva ingene Imana yari nkingi y'umuriro kandi yarongowe, yavuze ati reka, yahamagawe n'Imana kandi yerekana ikigongo batasi bari baje kuraba igihugu, kandi kubera yitwararitse bwiwe n'abantu biwe Imana yaramwitwararitse. Gushikaho iyo maraya ihereza ubugingo bwiwe Kristo, kuko kubera ko yari yabonye ikimenyetso cy'Imana insiga bwenge, kandi yakorera Imana ziwe neza na neza mu idini ryiwe. Ariko mu gihe yabonye iki kimenyetso gihambaye cy'insiga bwenge, yarasemereye kandi asaba ikigongwe, rero ikigongwe ciwe cy'umuryango wiwe, kandi Imana yaramwitwararitse aho igisagara cyose cyagwa hasi rimwe hejuru n'irindi, ariko hajya nta buye na rimwe ryaguye ku nzu yiwe. Aritwararika naho yari uwo hanze, ntiyari uwo mu mugwi muri icyo gihe, ariko yaritwararitse. Ari atwararika igihe cyose, yaritwararitse Eliya igihe ya kandi wenyine yitwararika Imana. Haleluya! Aho niho bishikira. Mureke ingorane zawe, kuko ratwitwararitse. Petero abwira batama bishengera, kandi bamwishengo yavuze ati umwitwararike gukora bababara, shira ikintu cyose ajya gukomura beri imbere y'Imana, mutumbe n'abakozi b'Imana. Imana yitwararitse Eliya, kuko Eliya yitwararitse Imana. Abavuga butumwa bose bandi bico gihe babuze uko kwerekwa, babuze ubugombe bw'Imana n'urukundo rw'ijambo ryiwe, kandi bose baca baba abagezweho. Ariko ntibiraba ingene Yezebeli yabagize abagezweho umupfaso n'umukuru w'igihugu, ntibiraba ingene abavuga butumwa bandi benshi baretse abagore babagire kandi babikore, Eliya yarabyimyamirije mu izina ry'umwami. Yaritwararika icyo Imana yavuze, kandi Imana yaritwararitse ibyo Eliya yavuze, kuko yavuze ijambo ry'Imana. Imana iritwararika igitwe yitwararitse, ariko utegerezwa kwitwararika ubwa mbere. Ego, mumenye yaritwararitse igihe yahamagara Eliya ku ijambo ry'iwe kuva mu madini byaboneka ko agiye kwicwa n'inzara, kubera nta bigira cumi n'amashikanwa yaronka. Ariko yaritwararitse rwose Eliya, ntiyari kumera ngo yicwe n'inzara mu gihe yabubashe ijambo ry'Imana. Yategetse ibikona kumugaburira. Yitwararitse Eliya, kuko Eliya yamwitwararitse, kandi ni jambo. Yari yitwararitse Daniel, igihe Daniel yitwararika ijambo ry'Imana bikuye mu gusenga no mu bugororotse. Yari yaravye ko umwami yavuze ati sinshaka ko ibyo bikorwa, kandi Eliya yugurura gusa amadereja kandi yereka i Yerusalemu. Kandi arasenga Eliya, ntiyaritwararika Imana, kandi Imana yaritwararika Eliya. Daniel yaritwararika ijambo ry'Imana, kandi Imana yaritwararika Eliya. Yamurunga ikinkigo y'umuriro yateye ubwoba ijya ntambwe, kandi aguma ahaga ijoro ryose. Imana yaritwararitse Daniel, kuko Daniel yitwararitse mushinga ntaye yasenze mu bugororotsi, azi ko ivyo bisigura ko ateregwa mu kanwa k'intambwe n'abatuba amategeko y'ideni. Ariko yarapfukamye hafi y'idirisha adatinya icyo umuntu avuga, yaruguruye amadirisha kuko cyari cyakezo cy'Imana, kandi asenga mu bugorotsi n'umutima utunganye Imana yiwe iminsi yose. Yitwararitse icyakezo cy'Imana, kandi Imana irahindukira yitwararika Daniyeli n'icyakezo cyiwe. Aho ahagaze Daniyeli yitwararitse Imana n'ijambo ryiwe, kandi Imana yitwararitse Daniyeli n'aho ahagaze mu ijambo. Azokora ivyo igihe cyose. Amen. Yaritwararitse abana b'Abaheburayo igihe bubaha mu bugororotsi, kandi bakitwararika kukwizera bahawe ijambo ry'Imana. Ushikaho babuze inzamba bari bafize cyagezwe cy'Imana nimukuramire nimukuramire kigigwa na kirigwa na kimwe gishushanyo na kimwe nimukunamire kandi ngo mwifatanye navyo ico cyari cyagezwe kandi giye babuze inzamba kandi bakavuga ngo tugiye guta mwitanura ababatabikora bari twararitse gushikaho baciye batera umugongo gishushanyo ibyo ni ukuri Imana bitwararitse gushikaho igihe haza ubushuhe yabarungikiye umugabo wa kane haya mwitanura rya kumuriro kandi abakanyishe yarabitwararitse kuko bayitwararika namushaka kumira mu migenzo kumira mu migenzo umwe Imana nizo kwitwararika ivyo ukora niwakora ivyo nizigari kwitwararika kuko uri gukora ivyo umuntu yavuze ariko wumire ku ijambo ry'Imana ukuyana nyakuri kwawe kandi kwiza kw'Imana kizindwara uko yarejo nuko iri nibihe bidashira izo kwitwararika yaritwaretse rero yaritwaretse abana b'Abaheburayo kandi barungikira umugabo agira kandi ngo abatabare yari Kristo turabizi ivyo igihe umunyamibembe yasemereye ati mwami abanyamibembe 10 barasohotse barasemera bivuye ku mutima bati mwami tugirire imbabazi bari bafise ibikuye kugira ngo bitware ko ivyo bakeneye ubwabo yarafise ububasha ko butwe kubitwarareka yitwararitse umunyamibembe kuko umunyamibembe yitwararitse kwatura ivyaha byawe wamwita mwami yari yitwararitse igihe wamugabisha yitwararika bikwiriye ivyiwe ngo asabe imfashanyo Yesu igihe wamugabisha yerekana kubwikwizera kuwe yahakanye ibigigo mana vyiwe vy'i Roma akitwararika bikwiye uko Pawulo agushinga intege cese kumugaragaza ngo aze akize umuhongo wewe Yesu yari yitwararitse bikwiriye kugendera ngo amukize ari yitwararika ivyo witwararitse ari gutegerezwa kubanza kwitwararika yari yitwararitse yitwararitse igihe yari yo yayiro yitwararika ivya Yesu bikwiye yari wizera mu ibanga yari izera yuko yari mukuri ariko kubera igihamagaro ciwe mw'idini ntiyashobora kuja hanze ngo abyature ariko igihe ngakobwa kiwe kagwara kagapfa yayiro yaramenye aravye urupfu rw'umukobwa wiwe canke mu kugaragaza umwitwararitse wiwe yari yitwararitse bikwiranye kugira ngo atungure uturutoka batizera bari bamukije maze yamba ari nkofero yiwe yabakozi b'Imana nuko agenda kandi abona Yesu igihe yayiro yerekana yuko yitwararitse Yesu yerekanye ko yitwararitse bikwiriye kuza ngo amuzure mu bapfuye mukorere imitwaro yanyu kuko arayitwararitse ivyo nivyo vyo bari byose arabyitwararitse yari yitwararitse bikwiriye igihe atani cyagezo cyarimo kimeze uko icatani cyari tuna kime cyavuga uko atari yari igeze na rimwe kubivuga ko ariko yari yitwararitse kuko wa mugore mutoya atashaka gushika mu murongo w'amasengesho maze aravuga ati yaba noshaka gukora mu buyonga bw'impunzu ziwe ndamwize yari yitwararitse kwizera kuwe muri ibyo cyane rwose mu buryo ahindukiye akamuhamagara mu ikoraniro maze aramubwira yuko kwizera kuwe kwari kumukijije yari yitwararitse kuko umugore yari yitwararitse yari yitwararitse igihe wa musazi yitwa Gitero yitwararitse bikwiye ari n'ibimugwanya ngo anigane ave muri izo mva z'abadayimoni maze asange Yesu nuko wenyine apfukama igitero Gitero ayo madayimoni ntiyari kuza na gato ayo Gitero atari kuba ni yaniganye ngo ave ngaho aje guhura nawe kandi ge yitwararika bikwiye ngo ashiremwo izo nguvu ivyo byaharuwe nk'ukwizera kwiwe Yesu yari yitwararitse bikwiriye gutsena icyo Gitero chama diamond ngo kimuvemo nuko busazi bwiwe burahera yari twarariki gitero igihe witwararitse ego mushinga nari twarariki byo witwararitse rero igihe yamumya semera kumujyango yeruka ati ewe Yesu uri umuyuda agenda yubahirije amategeko yose idiriji afisiri gagaro ciza mu sinagoga ari kugiye yavuga tu ko gwamo n'ugwiki baravuze bati Yesu w'i Nazareti ararenganya umuhanuzi aravuga ati Yesu mwana wa Dawidi yo mbega ukuntu kara kamara maza kumwungere wiwe n'abaherezaho bari hafi ariko ntiyitwararitse iby'umwungere umuherezi cyangwa ikindi kintu na kimwe bavuga yari afise ishaka kandi yari yitwararitse bikwiriye kubona kubw'ibyo arasemera kandi igihe iyo mpumyi yari iteguye kandi yari yitwararitse bikwiriye gusemera ati Yesu yitwararitse bikwiriye kumukiza ni wa wundi ejo uno munsi n'ibihe kugize ibihe bidashira ari yitwararitse iyo yitwararitse ari gutegereza kubanza kwitwararitse kugaragaza uko yitwararitse yose yari itwaretse cyane gushika naho umugore umwe yarafise abagabo batandatu yabonye kandi aramenya arongera atauri kimenyetso kiwe cya mezi cyo kurobanura imuhemu yari itwaretse bikwiriye gushika aho yamuhaye icyaha cyose maza muhamazi atari yaje kuvoma ngaho kuko yatawe yaravuye ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana igihe yamubaririra kitagenda neza muri we kandi bo yari yiteze uwo munsi ko ushika gusa yari mu mugu w'ishengero yaronsa akajyoko kubibona ariko igihe abantu uwo muntu yashobora kumubwira bitagenda neza muri we yavuze ati mugenzi ndabona kuri umuhanuzi ndazi ko Mesiya niyaza azokora ibyo bintu yavuze ati ni jewe nyine ibyo birakwiye yaritwararitse yasize mu bindi wibaca no kuca kure mu gisagara maze aravuga ati nimuze muraba umuntu ambari ibyo nakotse mbega niyo bari we Mesiya ukuri yarameze nka Rahabu yaritwararitse gushikaho atera uruhagarari gisagara cyose yaritwararitse kuko hari cyari cyakoretse cyane cyo kigaragara cyari cyashitse kandi cyemezwa tanke kamaze aritwararika ntitwararitse iby'abagabo bavuga cyangwa uwandundi wose yavuga yarakibonye yari ngaho igihe byashika yaritwaretse kandi yaritwaretse ihangagiwe gushika aho yabaye umwe wese maze bituma igisagara cyose cyizera Yesu Kristo yaritwararitse nawe aramwitwararika atankeka yarabikoze Yesu yaritwararitse bikwiriye ubutumwa bw'uyu munsi ngo bushitse ibi bintu bimwe nk'uko yavuze gushika aho apfa agasubira ikazuka ngo abatume ku bwa mpemu yera umwitsa kwereka umukozi w'uyu munsi yuko ari muzima yaritwararitse bikuriye mbega weho nitwitwararika icyo nico kibazo nitwitwararika yapfiri igikorwa kiwe yapfuye kugira ngo muhemu yera ashobore kuba ngaho uyu munsi ngo yerekane ibi bintu yaritwararitse yaritwararitse kubizana ahangaha yaritwararitse gufata ingingo yaritwararitse kuko yakunda yaritwararitse bikwiriye kubikora kurungika muhemu yera kuri iki kugira ngo igikorwa cy'Imana uyu munsi uko niko yagaragaje ko yitwararitse muri ico giye kuko yaje kwemeza ico Imana yavuze yobaye nico gituma wa mugore yamumenye yaravuze ati ndazi ko Mesiya niyaza umuhanuzi Mesiya niyaza zotuma ibi bintu murabona yitwararitse bikuri ibyo ijambo ry'Imana kugira ngo ari mugaragariza amen ubu yarungitse muhemu yera kugira ngo kuri uyu munsi w'ivyumviro by'ubwenge kugira ngo ashobore kuri ubwo muhemu yera umwe biciye muri twebwa kiri Mesiya bigaragaza ku buryo bumwe ni wawunde juye uno munsi ribe bidashira uko niko biri bazo ni uritwararitse ibyumviro nike biringa byaragaragaje incuro n'incuro uritwararitse bikuriye kubyizera uritwararitse bikuriye gutwatura ibyaha byawe gukura umunyamakosa atura ukutizera kwa maze uvyemere uritwararitse bikuriye kuvyemera we yari itwararitse bikuriye gupfa no kuzuka ubugira kandi kubikuzanira aritwararitse bikuriye kuvyera ndiyumvira yuko byaragazwe mu minsi yose ko mugiye canwa uherembere hose kuva mu itangura cha mu bihe byose nta mwanya dufise wo kubishika ko byose ariko murabona yitwararika kandi yapfuye ngo ashore kwitwararika ngo ashore kuronka inzira kandi yarazanye ibyo inzira yavuze neza na neza ico inzira yakoze yose kandi nguyu wa munsi yerekana ari kuri none muri iki gihe kibi tubayemo arabyitwararika bikwiye kugira ngo n'umutima wewe wose ubyizere namba winjira mu murongo w'amasengesho cyangwa icyo ari cyo cyose ivyo nivyo mbega uritwararika ni mukorere imitwaro yanyu aratwitwararika mu bikorere bivuye ku mutima muri twararika bikuriye kubimvuga kuri kuko yaragaragaje kubwi jambo giwe byashingiwe ntahe ko yitwararitse arasezeranye ku murongo kare abikoze arasezeranye mu jambo y'unguyu aritwararika none weho ni gute yotegereje kwitwararika gikurikira yitwararitse bikuriye ngo kunecereza umwanzi wawe ku buryo icyo musaba cyose gukora ari ukuba imvuga kuri gusa ni kubyizera yaranesheje urupfu urupfutsi ahanze na gato naho kurunesha waramaze kuneshwa indwara si ahanze ni kuyinesha ni Kristo aho kuyinesha yaramaze kuneshwa icyo nsabwa gusa ni ukwitwararika bikuriye kumwizera mbega ufite ubwoba bw'ibyo wundi muntu yakubariye mbega ufite ubwoba bw'ibipimo bya muganga ufite ubwoba bw'icyo ishengero zo kubarira ufite ubwoba bwo kugaragara hariya kwi kwibwirumururanze muvuga muti naratuye ibyaha byanze nashize ku ruhande ibintu byose narize ijambo ryose ndi ngaha mwami ndemeramo mwitwara ariko warabyitwararitse ndakwitwara reka ndiyumvira kuri ubwo rwaruririmbo rwiza rwa kera itwarareka mu muco utamanze mu gitutu aratwara reka reka twunamika imitwe yacu ishobora na gato aratwitwararika aratwitwararika mu muco utamanzuye canke mu gitutu aratwitwararika reka tuvyumviremwo twunamitse imitwe yacu imitima yacu aratwitwararika nturaba ibyo yakoze byose aratwitwararika mu muco utamanzuye canke mu gitutu aratwitwararika aratwitwararika ubu namba mwitwararika duze ikiganza cyo mugihe uri kuraririmba aratwitwararika mu muco utamanzuye canke mu gitutu aratwitwararika data uri mu ijuru kuri iki gihe muri iyi saha ya kure y'umunsi turiko turature bivuye ubwina mu mitima wacu ko tumenye ubuko bw'ijambo ko wamye witwararika ubwawe ariko ikibazo mwami mbega twe turitwararika mbega dushaka gusa kuronka ubumenyi tuvuga tuti yego mfise impamyabushobozi mu rwego rwo hejuru canke LLD impamyabushobozi mu vyerekeye amategeko ko ni ukumenya umuti kuko si ukunywa mana ndasenga uyu munsi ngo umwe wese muri twebwe aje kwakira intimba za kristo mu mutima wiwe kwakira imibabaro yiwe muri twebwe gutara kudutegerezwa kwihanganira kandi gucokorwa gw'izina ryiwe ko dutegerezwa kubabazwa kandi se twoba nk'abigishwa bakera dusubira inyuma tunezerejwe n'uko twaharuwe nk'abagira ubuntu bwo kwikorera ugucogwa kw'izina ryiwe bidukorere data ngiye gusengera abagwaye mu mwami ndabarambika ku ibiganza bashize ibiganza byabo hejuru benshi muri bo kandi benshi bagiye gusengerwa kandi abafise amakarata yo gusengerwa kandi bamwe bari ngaha batashoboye gushika kare ngo baronke amakarata yo gusengerwa ariko bagiye kwizera mwami bari gushobora gushira ibiganza byabo ubiravye kuri jewe kuraniyo ryose benshi muri bo baragwaye ngo tudutambara turambitse ngaha turumva ubwiza bw'ubumana bwawe ku ijambo ryasizwe bakizeye mwami kora kugira ngo imitwaro yabo ije kwishyurwa rero ubuhereye kudutambara gushika mu ikoraniro gushika ku bantu bicaye hanze bari mu mibabaro yo bwiza bw'umwami reka buze data kandi ubakize bose uraje iki gitondo mu buntu bw'imana mu gihe twatura mwami umusabyi wawe ndatuye kudashobora nta n'ikintu na kimwe mfise mwami noshobora kwerekana imbere yawe nk'icyo nuba mfise mbereye ntitubereye nta n'umwe muri twebwe ashobora kubikora mwami ntitubereye ibintu tugiye gusaba ariko mwami turazi yuko Yesu yagiye hejuru mu cyubahiro kandi ariko arategurayo aha nazoza kutwakirira muri we ubwiwe kandi yatubwiye yuko azoturungikira umwitsi ari we mwemu yera kandi azokora igikorwa ciwe maze abane natwe gushitsa ibihe bidashira ewe mwami mwemu yera mwemu w'imana ingo bubasha muri iki gitondo muri twebwe maze ugaragaza ubwiza bwawe mwami mu buryo bumwe nk'uko wabigize igihe wagendagenda ngaha ku isi kugira ngo iri koraniro rishobore kumenya yuko uri ngaha muri iyi minsi y'iherezo ngo ushingire inaha ijambo ryawe kandi ugaragaze yuko nk'uko byari mu minsi ya Loti ariko bizoba no mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu mwami ni ku bw'icyubahiro bw'izina tubisabye mu gihe cy'ukwishikane ku bw'izina twa masezerano masina yawe mana twogesha mazi ni jambo mazi tweze mu mazo kandi kwerekanire mwamwe akarore nkuko Petero yavuze mu gisomwa cyo muri iki gitondo kubatizera bo mu isiko tubisabye mu izina
izina
rya Yesu Kristo amen. Ngire nsabe mushiki wanje rera fise piano akanyagato dushobora kuba twatevye gato uyu munsi ariko yo simbasha kuza kenshi mutwihanganiye gusa gato mbega abantu bose boguma mu minota mike gusobo tugiye gusengera umwe wese bili ari hehe yo bari nga watanguriye kuva hehe watanze amakarata yo gusengega yari hehe b d shikana kwijana reka dufate bake ba b maze turabe ko aja kuduha kumenya biri mu mitima y'abantu ivyo bimeze gute murabe ko ari ngaha kumwe natwe mu musabire gusa muri izira kwaja kubikora navuze ubutumwa kandi rainsizwa ariko navuze ubutumwa kare nyako murabona reka dusabe abantu bahagarare rero tugiye kubasengera bose uko biri kose tutangura gusa kwinomera imwe ninda afise be nomera imwe haguruka ufise ikarata yo gusengega ko oya ngiye gusaba kubazana impande no ngahe bazi bavuye kuri uru ruhande maze bamanuke reka be nomero imwe ninda ifise ikarata yo gusengegwa ko nomero imwe mushaka kuvuga ko atari ngaha mwimwe yako ni vyiza turatangura yo ndasavye imbabazi mu fason yego ni vyiza be nomero zibiri rero namba twamaze gutangurira kuri be reka be nomero zibiri ninda ifise ho tariki igiganza nkuko kugira ngo tubibone ngo ngaha mu fason nanyene zitatu ninda ifise zitatu rero kadu tanguru umurongo wacu ngende ukurikira ku ruhome twegera imbere canke inyuma hanu imwe nzira ngo nivyo ikarata iyo gusengeramwo inomero zitatu ninda zoza mbega yo bari uyu mufaso nariko araza nga sinashoboye igezwe na mumbarire mushiki wanje nomero zine ninda afise ikarata yo gusengerwa nomero zine utari kiganza kugira ngo ringa umugabo nyuma nga mwene data umwirabure woza ngaha nyene mushinga naye nomero zine nomero zitanu ninda afise nomero zitanu mushinga naye nyuma yewe woza ngaha mwa mubishaka nomero sandatu ninda afise ikarata yo gusengerwa sandatu hari inyuma vyiza zitangura mushinga naye indwi rero ibi baraja gutuma kwirinda gusa kurunda indwi ni vyiza muze namba nyene indwi ubu nomero 8 ariko mushinga naye nomero 9 ni vyiza mushinga naye numero 10 ni vyiza mugihe turiko turumyumvira ko ivyo kugimukiza ninjiye umwanya w'umuhungu mutoya bihakwa gusa kunyica mu vyumvira ko umwana w'umuhungu mutoya ari ahagaze ngaho mu mwanya uweze aravuga ati mwene data Branham nkorera ikintu kimwe afise gusa uburebure nk'ubwo uyu mwana w'umuhungu muto yanavuze nti nikiga mwana yavuze ati nsengera mama wanje yavuze ati avugira gusa izina ry'Imana ubusa kandi abayo nyine ubuzima bubi cyane navuze nti mubahehe ngaha mu gisagara yavuze ati ego mushinga naye yashaka yuko nyina aba umugore w'umupfasoni kandi ntagitangaje ya Yesaya yavuze ati mwana umwana azobarongora numero 10 mbega si numero 10 ni byiza numero 10 nimwe ni byiza numero 12 ni byiza numero 12 ni byiza numero 13 14 ni byiza 15 16 sindabona numero 15 16 ni byiza zunguru kuko mushinga naye na mubishaka 16 17 18 sinayibonye ni byiza mu fasoni canke mushiki wanje 18 ni byiza rero kururiya mufasoni namba ubishaka zoka kururu yo buraba nk'umurongo w'amasengesho birahagije kuri bo guhagarara rimwe ko umurongo w'amasengesho uri kuragabanuka murabona rero reka bibigoro cyane bamwe muri bo bari ngaha imbere ahavugirwa ubutumwa mwene data nevo reka mwene data nyuma yakanya gato ni wabona rero ni wamubona mwene data nevo abonye umurongo w'amasengesho araja kubibamenyesha nkuko kuko ngiye gusengera muhemu yera rero uyu mugabo afise ikarata yo gusengerwa mu ntebe y'isinikwa y'abagwaye mushinga ntayi yararonze ikarata yiwe yo gusengerwa ni vyiza ubu murashobora kumushira buno nyene mu murongo w'amasengesho none hari wundi muntu mwe yari ngaha arashobora guhaguruka hagira uwumufasha kandi cyaba igishika murabona ubu nimwiyumvire gusa mutangurira aho nahamagariye ngaho no kuri muri 18 18 12 ahantu hamwe naho maze gutangurira 21 22 uraza kumenya ikibanza cyanyu cyo mwinjira none uritwararika urizera ko yamwitwararika murizera kwitwararika ubu namba namba yigeza kwitwararika kuzo kwa mitwararika ibyo muravyizera ubu murashaka ko umuntu wese yubahagutsa mugume hamwe musenge ubu mwebwe mwikoranira musenge mwamwe rero mbegari bitwararika kuko atashobora kwitwararika ukundi kandi nta muntu canke nta muhanuzi nta wundi muntu ashobora kurenga imbibe zibikogwa Imana yasezeranye mbega ibyo nibyo rero ubu sinitayeho ushobora kuba waragiye mu mirongo y'amasengesho inshuro ijana ariko wewe uhagaze ubu nawe wicaye namba hari icyaha mu buzima bwawe ukutizera byatubu nyine ntugeze kuza ngaha atari uko namba woshobora guca ngaha kandi uko umuntu yoba yasizwe kose maze agahagarika kurambika ku biganza arajya guhubisha kubihusha tankeka ku birometero ijana kiretse ubyizeye utegereza kuvyizera utegereza kuvyatura utegereza murabona rero muravye nga ngene hari ndizera ko mwabonye ya foto murabona ntibishoboka ko Imana idashobora gushitsa ijambo muri mwebwe namba mwarubashimana murabona nimba mwaravyize by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora gutuma ubikekeranya igihe ahantu nta kintu na kimwe cyoshobora gutuma mubikekeranya murabyizera mbega murabyizera ubu ngiye kuraba kuri uyu murongo w'amasengesho uko ndabizi jewe atari uyu mugabo ari ngaha nyene ndamuzi kandi azi yuko ndazi Jane Slaughter ndamuzi nyuma y'ivyo kandi sinzi kibagaritse ngaha nta na kimwe nzi cyabaye ngaha Imana irabizi kandi rero namba wese muzi yuko atana kimwe ndabizi ko
And now, if you all know that I know nothing about you, raise up your hands.
Mutariki biganza. Mwebwe muhagaze ngaha rero ni bangahe mu ikoraniro bazi yuko atana kimwe ndabizi ko tariki ibiganza ubu ni bangahe batahura yuko Yesu Kristo azi ibyanyu kandi ni bangahe benye bizeye n'umutima wanjye wose ko Yesu yankijije igihe yabambwa ikaruvariyo ivyo nivyo murabona ubu asanga yararangije kubikora rero ni ukwizera kwawe ko kuvyakira ubu yaritwararitse bikwiriye kubikora mbega ukwitwararika bikwiriye kubi kwirukana gukekeranya kose kandi urabyizera mu mwereke ingorane zawe kuko arakwitwararika ubu namba gwaye namba babaye narabonye rero urabizi inshuro ibihumbi n'ibihumbagiza ibintu ibihumbi n'ibihumbagiza muhimu yari yakoze kandi murabizi umukehabwenge ndetse n'uwegereje gupfa umuntu yaraguye arapfa neza na neza hano kuri arutari neza na neza hari imbere yacu hashinzwe zitatu umupfasoni niwe umuforoma abifitiye impapuro y'umutsindo yaciye hano kandi uwo muntu yaguye bukumbi yicaye hano ahantu hanaka ngo uyu mufasoni niwe yicaye hano ubu kandi kandi nguyu ubu aho hejuru ahantu hanaka ego nguyu ahagaze neza hano w'amaso yahindukiye yirabuye gutya neza na neza yaguye rero nca ndamumanuka aransuzuma nta mutima nta gutera ndamurambika ku biganza yari yagiye kandi mpamagara gusa impemu yiwe mu izina rya Yesu Kristo rero aca arazuka murabona ni igikiwe ni ukuzuka n'ubugingo ntiyarije uwakoze ibyo yari umwitsa mpemu yera yadusengeye murabona twaramwakiriye rero ni ahiwe kudusengera rero ni kangahe noshobora Imana yoshobora kugukiza ibitavyifuza habe namba ntiyoshobora kugukiza utavyifuza utegereza kuvyizera ubu ni ibyo byabaye asangwa ishobora kubyerekana asangwa Imana ishobora kundeka ndabereka inkoresheje ingabire y'Imana ko Yesu Kristo ari hano hamwe natwe ko uyu mwitsi ari Yesu Kristo we ni ijambo bwa mbere na mbere yari ijambo sibyo ijambo yari Imana kandi ijambo yabanye umubiri abana natwe kandi Bibiliya yaravuze mu Baheburayo kandi iti ijambo ry'Imana rifite ubugi buruta ubw'inkota zose ubusuzumwe ibyo by'umutima wiyumviye ibyo ni ibyo kandi ibyo ni ibyo Yesu yakoze mu kugaragaza ko yari ijambo ijambo ryasizwa ni Mesiya yo mana we imushobora kubona ibyo Mesiya ninde umwe yasizwe hasiguka ijambo ryasizwe kandi ijambo ryambaye umubiri yari ryo jambo ryasizwe urabona ibyo mwene data vayiri murabona ni ijambo ryasizwe kandi rero iyo umwiyeguriye rero aragukoresha birenze ibyuzi agaragaza ko ku ijambo ryasizwe umusuzumi w'ibyo umutima wawe yumvira yo mbega umuntu wari we wese yoshobora guhekeranya gute isere gusa ntukekeranye kandi rero namwe mwicaye aho hanze navuze nshyitse kuri icyo kigwa muri iki gitondo y'umufaso ni mutoya yitwararitse ko utajya kwinjira mu murongo w'amasengesho nkumbure ariko agakora ku buyonga bw'impuzu yiwe nawe agahindukira mbega murizeye ibyo murizeye ko bishobora gukoreka ubugira kandi uyu munsi ego ubu none wayikoze ko gute bibiliya yavuze ko uri umuhereze mukuru neza na neza umuhereze mukuru yicaye iburyo bw'ubukuru bw'imana dusengera ku byo twatuye turatura ko tumwizeye kandi dushaka gukora ku muhereze mukuru rero tumukoze ko mbega ashobora gukora iki ari hano mu ishusho ya mpwemu yera rero ashobora kuvuga ubwo bunyine no kukubwira neza na neza ibyo ivuzi ibyo ni byo ubu mwe mwizeye ibyo mwicare rero gusa muhore mwubake kandi mube maso ubu namba zokora ibyo inshuro zitatu bizoba bikwiye sibyo inshuro zitatu namba zobikora imwe kabiri gatatu namba zobikora na mahoro ubu gusa kanyagatoya mugiye gusa ndusenga murabona irindi jambo kanaka ritandukanye na gato neza ubu niryo nishigikiye ama rero mpindukirira ubusi ndamuhamagara kubwira hacigiye kinini rero mwami imana araza umutima wanje kandi arishura imitwaro kandi arabyizera abikora ubu hano harageze umupfaso ntituzinanye ibyo sinisigewe sinigeze ndamubona mu buzima bwanje ashobora kuba yari cye mugikorana ahantu hanaka canka nzi kubyibi itabo vyiwe bimwe bimwe ariko data w'umwijuru arazi ibyo jewe nzi sinigeze ndamubona mu buzima bwanje ni umunyamahanga kuri jewe ubu nambari wa undi hano hari umugabo n'umugore bahuriye aha nk'uko Yesu yahuye n'umugore ku iriba aho yavuze ko haciye igihe yaramwitwararitse uyu mugore nk'umugore ntatsindwa kumwe na kwa wa mugore ariko hari kitagenda neza ariko yitwararitse ibimwerekeye nk'uko yitwararitse wa mugore murabona aritwararitse ubu kandi igihe yabona ibyo yarabimenye rero hano bombi muri twebwe bahagaze hano nk'uko ubu sinigeze namubona rero namba muhemu yarahambaye uwo batabona ubu asanzwe bihimba by'ingingo z'ukwizera zimwereza neza je yazanye ibiranga ukwizera kandi ijambo ryiwe ryakuzanye hafi cyane muri iyi minsi ya nyuma gushika nagira ishusho yiwe harya yayizanye hafi cyane ingingo z'imibiri yacu arazisiga aragenda asaba ngo aze hano azunguruka muri iyo shusho y'inkingi n'umuriro sibyo ubu we ari ngaha ndabiza ari ngaha ashobora kwiyambika umubiri bikwiye hano ngo afate ubuzima bw'umugore murabona nk'uko yabisezeranye ko ashobora kubikora muhe muyera iyo ushobora gukora ibikorwa nyine yakoze ubu ndi ko ndavuga ubutumwa nshaka gusa kuvuga namwe umunota kugira mbone gusa nk'uko yabikoreye umugore ku iriba yaravuze ati nk'utwo kunywa arabizi yari inkumbure yicaye hano yiyumvira ku byereke ingene bagiye kurondera imfungurwa kandi rero byakenewe ko amuvugisha umunota murabizi data yari yamurungitse aho hejuru yategerezwa yari ko araja Yeriko kandi araduga Gisimariya aho hari hejuru ku musozi yari akeneye gucaho rero mu nzira imwe cyangwa iyindi nari nkeneye data yamenye kuva Arizona hano urinjira gutyo byose nicyo kimwe nta gishika biturumbuka byose bivuze impamvu bishika ubuntu bw'imana ni ukuri ubu si ndakuzi kandi nsa n'umuntu wakomeye kandi bishoboka ko atari ukubwawe uringa bishoboka ko ari ikindi kintu kindi bishobora kuba ari umukunzi wawe bishobora kuba cyo kuba ikintu cyo mu nzu cy'amafaranga ntaho noce ndabimenye urabizi ariko namba yongereka nicyakuzanya aha uracumenya ko urukuri canka atari ko kandi kuraniriza nayo umutima w'umwe none aratwumva kandi arafatwa amajwi kandi duhagaze imbere hano kuri arutar mufasoni ndamubona afashe umutwe wiwe gutya afise ameneka umutwe umubabaza ntaga hanzi uko kubabara umutwe biza umwanya wose ibyo n'ukuri nambara ukuri duze ikiganza murabona ibyo n'ukuri ikindi kintu afise indwara yo mu muhogo bira barabikubwiye byari byo byose ko ikikubabaza kandi nibyo indwara mu muhogo kandi rero byaraguranye ibintu byinshi bimeze nabi muri wewe kukazi shavu n'ugumamwe uri n'umubabaro rimwe na rimwe simenya aho nahagaze kandi bishobora kondi mu nzu canke yanze kandi ibyo nukuri nukuri ubu urakuzi ntushobora kwinyegeza ubunamba aho ubikora murabura urabyize ko ushobora kumubwira wewe unyene winde rero Viola subira imuhira Yesu Kristo aragukijije urizeye ntabyo nzi imani z'ibintu byose ni wawe ndi mutabazi imana irabizi bombi mbega urizeye ko ndi umuhanuzi wiwe umukozi wiwe mbega urizeye ibi bintu nigishije ndabikubwiye muri iri jambo ko ari ukuri urabyize namba umwami Yesu Kristo yombwira impamvu uri ngaha wewe unyizera nk'umukozi wiwe kandi ariko arakora ibi kubera kwitwararitse aritwararitse n'aba bandi baje mu ngoro aratwe twitwararitse wagize ingorane sanganya isanganya ry'imodoka yera kumijuye ibyo ni ukuri wagize ingorane mu kuboko ibyo ni ukuri uzokira no gukaza ishavu bizohera ku bw'ibyo genda gusa muhira ushimira umwami kandi uvuga uti imana ishimwe namba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka neza mbega urizeye sindakuzi uri umunyamahanga kuri jewe ariko imana irakuzi urizeye ko yoshobora kumbwira impamvu uri ngaha cyangwa ikintu kinaka kandi kikwerekeye ushobora kubyizera aho hari undi mugore ntiyari wewe murabona oya sibyo ni wewe uri ngaha ku bw'uyundi muntu uri ku bwa kanaka ni mama wawe ibyo ni ibyo ntari ngaha afise ingorane mu kuboko nawe ari hafi y'ahantu hasa nk'aho kuri jembo natsa umwongereza hafi ahantu hanaka hepfo wewe ibyo ni ukuri mbega urizeye neza bandanya yakize bandanya gusa aha hari abagore babiri umwe muri bo yari ashaje cyane rero naribaza aho yari ari umwami imana izi ibintu byose sibyo kandi ashobora gukora ibintu byose mbega urizeye ibyo amen si uw'igitangaza ndamukunda we niwe bugingo bwanje niwe byose mfise niwe byose nkenera bandanya gusa we yakugize muzima mugenzi gusigwa kwa kuri ibyo mupfasoni hari umupfasoni wundi yicaye yagene agiramiwe no kukazishavu kandi afite ikivimba munsi y'ukuboko kwiwe byo rukurege yakurambika ku biganza rero numvise umerewe neza cyane ibyo ntibyari by'ukuri hanyuma niwe yagukiza ugiye kuba muzima Yesu Kristo raba hari umugore yari ko arasenga cyane aha murabona mbega mwabonye umwanya yari ko arasenga nari kunda musengera siki murabona nabonye undi mugore rero ndaba hariya hari kumeregwa neza guhambaye mategerezo kumenya ikintu kanaka umugore kandi rero uyu mugore aramanuka umukura amukora ko nuko igihe yabikora narabye mbona ikintu kanaka hariya kandi yarahagaze neza hajya sinigeze mbona uwo mugore mu buzima bwanje imana mwijirira abizi yo mana we kuko imushobora gukekeranya usanga mudashobora kwizera we arashoboye kuwikura ingeso mbi mbega arabyizeye urabyizeye ko agukiza tera uje imbere kandi uhagarika ubunyine gutongera kunywa irindi cyane genda kandi wizere n'umutima wawe wose izere imana ntukekeranye murizeye tekereza twaronse batatu izere imana tekereza wizere gusa murizeye amena ntukekeranye wizere ngiye kukurambika ku biganza rero wizere urizera hamwe nanjye ni izina rya Yesu Kristo reka mwene data akiri indwara amen nagira ukwizera ubu ntukekeranya akanya gato hari ikintu kinaka gishyitse mu ikoraniro kandi sinshobora kukibona kiri neza na neza h'inyuma nibaza ko kinyinyegeje neza ubu ngiki ndakibonye mu gitutu ni umugabo kandi asugerejwe no kubwira ishavu ryinshi afise umuhungu agwaye intandara izere n'umutima wawe wose mushinga nawe urabikora nibyo ni byiza arambika ibiganza byawe kuri uno muhungu mwamakiza mene umwamashimwe mbega urizeye iyo muhemu mbi yiyumvira ko yoshobora kwinyegeza kuvaho ariko yaneshejwe mbega urizeye icyo kiva ahantu hanaka yo mana we kubwo ubuntu n'ukurindwa hari undi mugwayi w'intandara ahantu hanaka hano ego nguyu neza na neza hano urizeye gira ukwizera urizeye ina ikuzi urashobora gusubira iyo ukire neza indwara mushinga nahe Nelson T. Grant iryo ni igozi na ryawe namba wizeye ibyo bintu bizokuvako kandi ntibizosubira kukubabaza sinari kwigana ndamubona uwo mugabo mu buzima bwanje nta na kimwe nari nzi kubimwerekeye nishobora kunyegenza ubu muhemu yari ari hano reka gusa twunamike imitwe yacu kandi duhicubahe imana mwami yesu tugushimiye uyu wundi ejo uno munsi nibihe bidashira ubuntu bwawe ntibuzokwigira butsindwa mwami niburya nyine ibihe byose ndasenze ngo imbabazi zawe we zihambaye n'ubwiza bibe hejuru y'aba bantu uritwararika bikwiye mwami kuza kwigaragaza ubwawe uri imana uruwera hambaye muhemu yera hambaye ubwese aba bantu bo kwizera mwami nk'uko baciye hano umwe wese muri bakiri indwara nk'uko gusigwa kwawe kuri ngaha ndambitse kuri ibi bitambara ndasenze mwami ngo uje kwemera ibyo tugusabye data byemereye mwami bombi bare hano mu ikoraniro kandi se muri buri muntu we uri mu nyonga z'imana yawe kwitwararika birenze uku kwizera no kwitwararitse birenze kumuhagurutsa ku munsi wa nyuma hagati mu ihanga ryawe kandi ukabigaragaza ntushobore kubakiza indwara mwami ntushobore gukora ibyo warangije gukora waramaze kubakiza indwara kandi iki ni ikintu kimwe cyonyine cyotegereje gukorwa kubagira abizera kandi urabitwararitse birenze naho hari ukutizera kwinshi kudandabagiramwo ugumu twitwara reka birenze utwitwe ubitwereke ubwawe uri muzima kandi ko wazutse mu bapfuye hagati muri twebweze twotora ingurane zacu wewe kandi wese uri inyonga z'imana akiri indwara byo mu mutima wa muri mu izina rya Yesu Kristo amen ni byiza ingo muce muri inzira reka abantu bace muri ruhande neza beri arahamagara igice kindi nti ubu ntimusubire kuvuga gusigwa kuri jewe murabona nshaka kumurambika kubiganza mu gihe hari ngaha murabona nshobora guhagarika kumenya ibiri mu mutima namba ndabikoze ni bangahe bari ngaha ngo basengere duze ibiganza byanyu nk'ibice 70 ku ijana murabona neza na neza ubu ni isaha indwi buri minota 10 igikora n'icy'umubatizo kiza inyuma yike sinshobora gukora ibyo ariko ndashobora kwizera namba yatwararike birenze kubimyereka ko tugereje kwitwararika birenze kwizera ibyo ni ukure neza reka ikoraniro ryose risenge kandi mbere canke mwene data nevo umwe ya arakoresha izi akorakoresha mikoro reka twunamike imitwe yacu kandi dusenge mu gihe baca imirongo ubu ngiye gusengera umwe wese muri twebwe ndabirambike ku biganza kandi nsabe ko ikintu cyose ki barimo cy'impuhemu mbi kibavamwo mu gihe muca munsi y'ugusigwa namba bisa bwakunda byerekana uko usigwa kw'ikintu hariya ari kumwe n'ugusigwa ko ngaha ariko nkuri by'ukwizera kwanyu mvuga uko umwe wese ubu mu izina rya Yesu Kristo reka uyu muhungu mutoya akiri indwara amen mana mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data akiri indwara mu izina rya Yesu Kristo ndiko ndubaha icagezo cawe mwami waravuze uti ibi bimenyetso bizokurikira abizeye abizera bomi muri twebwe nibarambika ibiganza ku bagwayi bazokira indwara mu izina rya Yesu Kristo nkoze igikorwa mu izina rya Yesu Kristo ndambitse ibiganza hejuru kuri umwe ne data amen mu izina rya Yesu Kristo ndambitse ibiganza kuri umwe ne data kubwo gukira indwara kwiwe amen arakwitwararitse mushikanje narakwitwararitse kukurambika kubiganza ritwararika bikwiye kwizera men mu izina rya Yesu Kristo reka bibe ku buryo bwa mushiki wacu zobikora mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data akiringwa mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data akiringwa mu izina rya Yesu Kristo reka mushiki wacu akiringwa mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data akiringwa mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data yongera akiringwa mu izina rya Yesu Kristo reka mushiki wacu akiringwa mwizina rya Yesu Kristo reka mwene data kirindwara mwizina rya Yesu Kristo reka mwene data kirindwara mwizina rya Yesu Kristo reka mwene data akirindwara mwizina rya Yesu Kristo reka uyu mushiki wacu akirindwara mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mushiki wacu mwami mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo mushiki wacu mwene data ritwararika uritwararika mwizina rya Yesu Kristo kirindwara ubu mwese muje masengesho mwese musenge ni abanyu mucha mu murongo mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mwene data amen mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje 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 mutoya mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwami mwizina rya Yesu Kristo uyu mushikanje mwami mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwene data kiza uyu mushikanje kiza uyu mushikanje mwami kiza uyu mushikanje ndabisavye mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje data mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo mushikanje aritwararika we uritwararika mwizina rya Yesu Kristo aragukiza kwawe mwizina rya Yesu Kristo ukira kwawe wewe mushikanje mwizina rya Yesu Kristo akirugukira kwawe mwizina rya Yesu Kristo akirugukira kwawe mwizina rya Yesu Kristo kiza umushikanje kiza uyu mushikanje data mwizina rya Yesu Kristo mwene data mwizina rya Yesu Kristo kuri uyu musikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwami mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje data mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza umuhungu mutoya mwizina rya Yesu Kristo kiza data preach mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje wacu mwizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwizina rya Yesu Kristo bakize data bose mwizina rya Yesu Kristo imani gweza gire mwene data uyu no mwanya wa umugore wawe rero ntabyo narinzu mwama gweza gire mwene data kiza mwene data mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mwizina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwami mwizina rya Yesu Kristo mushikanje mwizina rya Yesu Kristo mwene data mwizina rya Yesu Kristo ndahereje isengesho ryanje ryo ku mutima kuri mwe wese uritwararitse ubu Yesu aritwararitse Yesu yarungitse ubutumwa Yesu yarungitse mpemu wiwe Yesu yarungitse ijambo ryiwe Yesu yarungitse umukozi wiwe twebwe turitwararika ubu muritwararika namba mwitwararika byizere byemere n'umutima wose birakoreka mwizina rya Yesu Kristo mwene data mwizina rya Yesu Kristo mushikanje mwizina rya Yesu Kristo aguze umuzikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mana mwizina rya Yesu Kristo kiza umushikanje biduhe data mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza umushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mwami mwizina rya Yesu Kristo uyu mwene data oh mana yo mwijuru girimba bazukize biduhe mwami ese mubiri n'inkomeze vyoza mwizina rya Yesu Kristo mana mwizina rya Yesu Kristo kiza umwene data mana mushikacu hano mu ntebe ndasenze ngo mukize kandi ngenda agenda merewe neza mwami mwizina rya Yesu Kristo Mana kiza mushiki wacu mu bikorwa byiza by'urukundo ufasha uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu Kristo kiza uyu mushikanje. Mana kiza mwene data ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu Kristo kiza umutamakazi mu izina rya Yesu Kristo kiza umugore mu izina rya Yesu kiza. Mu izina rya Yesu Kristo kiza uyu mushikanje. Mu izina rya Yesu kiza mwami. Mu izina rya Yesu kiza mwene data. Mu izina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mwami. Mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwami. Mu izina rya Yesu Kristo kiza uyu mushikanje. Mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data. Mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data. Ingo kuri kose ntukekeranye kintu kina kimwe byizere neza na neza umwe wese asenga ubu aba bantu bamwe bari kubararengana hano abana bambawe mana bize kiza mushikanje ari muto data mu izina rya Yesu Kristo kiza mugenzi wanje w'igiciro mwami mana yarindiriye igihe kirekire cyane ese iyo ba isaha yimwe y'ukuri amen mu izina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo kiza umwene data mu izina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mu izina rya Yesu Kristo umwene data mwami mu izina rya Yesu Kristo mushikanje data mana kiza mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo mana nyizina rya Yesu Kristo kiza mushiki wanje nyizina rya Yesu Kristo mana mwizina rya Yesu kurya indwara yo kudadarara muri mwebwe mwene data mwami muhe kumera neza data mana mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mwizina rya Yesu Kristo kiza uyu muramwanje ndabisavye mwizina rya Yesu Kristo kiza umushikanje mwami mana mukize mwizina rya Yesu Kristo kiza na mushikanje mwene wacu data mwizina rya Yesu Kristo yo mana ubu ewe mana hano hari mitwaro yabishuwe mwizina rya Yesu Kristo ubu ini yonzira yo kubikoronka mwene data gucyo guko mwami yamaze kubikora murabona yabujya mwana yari ubureka menye ingorane yawe sinshobora neza kuyigaragaza mu izina rya Yesu Kristo yo mana hano harahagaze ahagaze ngaha kubwa edit kwiyumvirira iki kintu gito mwami ari ngaha ngo kimuvemo neza na neza ubu ubavuka nahagaze ngaha kimuhe mwami ishure we mana ishure yo mitwaro mu izina rya Yesu Kristo mwami shimwa kubwa mwene data no gukira kwiwe data mu izina rya Yesu Kristo mana mu izina rya Yesu Kristo kora kuri uyu mwere data ugiciro muhe kumeregwa neza mu izina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo mwami kiza mushiki wacu kiza na mwene data mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu mushikanje we mana mu izina rya Yesu Kristo mana kiza uyu muhungu mutoya mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo kiza uyu mwene data mwami mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene wacu mana ewe mu izina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo kiza kiza mushiki wacu mu izina rya Yesu ewe mana kiza mushiki wacu ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo mana kiza mushiki wacu kuko ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo mana muhe kumera neza biduhe mwami mu izina rya Yesu Kristo mana kora kuri mwene data ni jambo ryawe warabisezeranye mwami kandi twaje tuvyize mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo kiza mushiki wacu mwami yaje n'umutima umenetse ize wese yogenda kandi akamererwa neza mu izina rya Yesu Kristo ese yogenda kandi akize mwami mana ndabahaye gukira kwawe mu kubarambika ku biganza ese bo subira mu mihana yabo ibyo basabye byishwe yo mana bashobotse kugira ngo mwami kiza mushiki wacu na data mwene data mu izina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo mana mwijuru kiza mwene data mu izina rya Yesu Kristo namushikanje mu izina ry'umwami Yesu mwizina rya Yesu Kristo umushikanje Dalton mwizina rya Yesu Kristo umushikanje data mwiza Yesu kiza mwene data mwana mwiza mwizina rya Yesu Kristo ubu arakwitwararitse nawe wenyine uramwitwararitse mwene data genda umwishimye wongere umukemukire mu izina rya Yesu Kristo biduhe mwami imitwaro yiwe yabaye myinshi imure murure ubudata mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwoduza hejuru amashimwe yiwe mana shobora mushoboza mushikanje ari ngagushira murabe ahagaze ku rugi arindiriye mpemu yera aramukikije mana ese yogenda kandi yakwizeye biduhe data mwizina rya Yesu ese yogenda yidegembya data mana mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu Kristo ndatsenze kumukiza mushikanje mwizina rya Yesu Kristo kiza mwene data mana mwizina rya Yesu Kristo mana shoboza mwene data kugubwa neza mwizina rya Yesu Kristo mana inkomezi ziramukijije yo mana mukize kandi ubimwereke muri iki kibanza yishire hasi mwami kandi mushoboze kumva ububasha bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo mana kiza mwene data mwami kandi abashe kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo kiza mushikanje mana mana kiza yarakubonye ukora ibitangaza byinshi mushoboze kubikora bigoye byose kiza mwami ndasenga mwimbabazi zawe mwami uhambaye Yesu mana kizuru oh mukize mwami regaragize intuntu nyinshi kandi nako turababara nawe oh turababarana nawe none mushoboze mu izina rya Yesu Kristo kuri umushikanje mwami kiza mwene data mu izina mana kizi umwene data kandi umugirire neza kiza mushiki wacu mwami muri Yesu Kristo kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mutoya mushikanje mu izina rya Yesu Kristo mwana kiza mwene data mu izina rya Yesu Kristo mwana mu izina rya Yesu Kristo kiza mwene data mwana kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo biramubereye gukira mana kiza mwene data mukiza mu izina rya Yesu Kristo yo mana kiza mushikanje mu izina rya Yesu Kristo kiza umushikanje mwami mu izina rya Yesu Kristo ashobore kugenda mana muhe ibyo yasabye mu izina rya Yesu Kristo nsenga nsaba yuko ibyo yasabye yubihabwa mana shoboza ubuntu n'imbabazi by'Imana kuba kuri mushiki wacu Simon mu gihe akirindiriye isaha yiwe mu mwanya ashobora gukira burundu rero mushoboze kumererwa neza mana mwene data Yunglen mana afise ijwi riteye igomwe rivuga nk'inzamba yariko araririmba indirimbo z'Imana mushoboze kuguma merewe neza mana bimwe mu izina rya Yesu Kristo mana mushiki wacu kid ariko arahamagara muri ibyo zina ndasenga nsaba yuko ububasha bwawe buzomuha kuba uwidegembya mu kubimvuga kuri uyu muvyeyi mutoyi mu minsi ndwi yotegereje kuba hamwe na nyina wiwe bishitse data mu izina rya Yesu Kristo mana kubera abana biwe yo mana bari kubarayerera kandi benshi muri bo baragwaye kandi nujya mukobwa aragwaye kandi yo mana senga nsaba ko ubishitsa biciye mu izina rya Yesu Kristo rero turi n'amashimwe kubwamwe ne data to mwami senga nsaba ko mukizo kamufasha neza gitwa oh hari umugabo ngaha ushaka gusengerwa nawe mwene data mwami aratwitwararitse aratwitwararitse arakwitwararitse mu mucyo utamanzu ya canke mu gitutu arakwitwararitse arakwitwararitse gusa mwishikanire wese rero arakwitwararitse mu mucyo utamanzuye cyane mu gitutu arakwitwararitse arakwitwararitse uritwararitse ijambo ryiwe amen umwami aguhezagire twunamika imitwe yacu umwanya muto ya gusa nishyuye ibyo mwasabye n'ibyo mwe mu mwanya uheze nihenze gatoya mu gikorane ndazi ntakekeranya ko hari uwo wabibonye kandi umwami yanyeretse gusa ahantu navuze ikintu ndabikisha ku muntu mu gihe nakivuka ku wundi muntu sinshobora kubona uwo muntu aho byabereye ariko bari muntu ntatumbereje ku mezagiro mu kibanza cy'uwundi bariko baraza by'ukuri byihuta rero sinabibonye kandi ego nibyo ndabibonye ubuni uyu mugabo n'umugore bicaranye neza na neza ngaha namba nihenze nabaramukije naramukije mu ijoro riheze mu cyumba cy'ihoteli ntoya cyanke ikindi kintu mu ihoteli aha muri Jefferson Villa narababwiye ikintu uwo mugabo namwise mushikanja wo kumwita mwene data igihe narengana mwarabibonye nashaka kubivuga ko umugore wawe rero yaragize mubabara umwanya mutoya kugubwa nabi mu nda umwanya muremure muva muri Irina mu Fasoni Mongland ibyo ni ukuri ibyo ni izina ryawe ubu uramenye ko ntarinda kuzi ariko turamenyanye ubu urizeye n'umutima wawe wose kandi hazabaho kuyubura nkuko bisanzwe iminsi yose bize ibyo utegereje kubibona mu gihe cyose ikintu kimwe gusa nzi mu ijoro riheze nari ujya muntu niyumviriye ko yari afise imishatsi myiza cyane yaciyemo inzira hagati na hagati muntu mvi cyicenga gusa byarashyitse ndaraba kandi hari ujya muca utamanzwe neza na neza hejuru yawo guca kandi nuko byari bimeze kandi rero nabonye yerekwa rege uko sinari nzi abari bo cyangwa ikintu na kimwe byari byo yari umupfasoni hajya hanze cyo kumugoroba navuze nti uje mu gikoni naravuze ati yego ariko muntu bw'Imana burakwega ako kanya kandi uwo yari wonyine mwarabonye ko ku murongo wo gusengera abagwaye mbere data kugucu ku mikino akacabuze inshuro zari zikundi byarya mushiki wacu aho kuba ivyiwe ibyo byari ibyo biki kuri uyu mushiki yanjye hariya ubu kugira mumenye ibyo biciye mu murongo w'amasengesho ujya mu marayika w'umwami yari hariya ashobora guhamagara rero uko guhamagarije bitera intege nke murabona ku bw'ibyo aritwararika kandi ndakwitwararika nshoboye kubandanya na bane cyangwa batanu barenga kandi rero ubu kajya murabizi beli yari aje kunkura ahavugira ubutumwa ariko naramubwiye ntinamba by'ukuri narabanye namwe hano iyi myaka yose kandi mpanze mu mpande zose z'igihugu murazi ko ndabakunda yo ndabakunda nk'abana banje mwite kandi muri abana banje mu butumwa bwiza nababyariye muri Kristo kubwo ubutumwa bwiza kandi ubu nibaza ko ibi wasabye ibi n'ibindi hano yabyishuwe rero ndabakunda kandi nariyumvire namba naragiye kubarambika ku biganza kandi murabona ko muhemu yera yariko arabikora maze rero hatangura kuba ingorane ntuya mu gihe mu murongo nk'uko byarashyitse ko birengana ha manyaruka kandi naturi umuheza gukundi nuko rero muhemu yera acarahinduka ubwo nyine inyuma yaho igikora giheze kandi asubira kubigaragaza neza nawe neza ubwira kandi murabona ntimubona yuko yitwararika mbega none wewe uratwitwararika uritwararika bikwiye kugeza aho muvuga uhereye ubu neza ngiye kumenyeza urabyitwararika umuco mutamanzu aratwitwararika uyu neza na neza ni umunsi mukuru w'urukundo uhambaye reka twiririmbe aratwitwararika mu mucyo utamanzwe cyane mu gitutu aratwitwararika nabagumije umwanya munini cyane muri iki gitondo gushikaho n'umwungere wanjye ntavuga ubutumwa gihe mukininda mu ngo ndabigira araja kugerageza kubazira ubutumbwanyiriro ijoro kandi ndaraja kubamenyesha namba hazo bigikora kuyinguza mu mutwe kuvuga ijambo nintabikora hazo bibikora ni nk'uko bisanzwe nk'uko mwebwe abamuhezagiye umwemwe wese bivure yuko igikorwa kubatiza kigira kibubunyene kubw'ibyo namba mwahaguruka akanya gato yagira dusezerane reka dusubire tuyiririmbe mukorere imitwaro yamwe yawe kwitwararitse kandi rero namba mwitwareka reka tuvuge duti mwami ndazi yukoze byo urikuratura bibi mwami ndazi yuko twitwararika kandi ndataretse ibiganza ndakwitwararitse rero ni muze tuguze ibiganza byacu kuri uwo munsi mukuru w'urukundo ubugwaneza mu gihe tuyereremba aratwitwararika aratwitwararika mumucho utamanzu ya change mugitoto aratwitwararika ubu mugihe twunamitse imitwe yacu tuvuge yo bugiye bw'umwami wanje mbega nitwumva urukundo rwe rugushikira hafi yiwe nyene uvuga uti kandi mwami ndamukunda ndagukunda uranyitwararika mwami waranyitwararitse cyane rwose gushika igihe nari umunyavyaha wamfiriye wacumiti ibicumuro byanjye imishishagu yawe niyo yankijije arakwitwararika arakwitwararika mu mucyo utamanzuye cyane mu gitutu aratwitwararika ibyo mubyibuke gusa umwunamitse imitwe yanyu ngiye gusaba mwene data Edwards hariya namba yo dusezeranije ngo ariko ubu mbere reka dusubire tuyirimbe turasohora amajambo nibuke mu munezero cyangwa mu mubabaro aguma yitwararika yitwararitse mbega wewe uritwararitse vuga uti ego mwami ndanezerewe no kwitwararika ngiye kubikora ubunyeni uhereye ubunda kwitwararitse nditwararika igishinga naye canje aratwitwararika mwene data Edwards.
Brother Edwards.